Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya mbere. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse mvuga ibyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose gushitsa ku munsi yadugijwe mu ijuru, ahejeje gusigarana amategeko intumwa muri mwemu yera zimwe yatoranije, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana, maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu ati:
ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mwemu yera.
Nuko bakoranye baramubaza bati:
mwami, iki gihe nicugira ugarukana ubutware bw'Abisirayeli?
Arabishura ati:
si byanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyine, ariko muzohabwa ubushobozi mwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabo nabyo kunshingira intahe i Yerusalemu, Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi.
Amaze kuvuga atyo aduzwa babona, igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. Barababaza bati:
yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muri aha mu ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru.
Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi i Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu igorofa hejuru aho bari batsi indaro, ari Petero, Yohana, Yakobo, Andereya, Filipo, Toma, Bartolomayo, Matayo, Yakobo umwana wa Rufayo, Simoni Zerote na Yuda umwana wa Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu, hamwe n'abavukanye ba Yesu. Muri iyo minsi Petero ava hasi ahagarara hagati y'abavukanye biwe, hari hakoraniye ishengero ry'abantu nk'120, aravuga ati:
bagabo bavukanye, ivyanditswe mpwemu yera yari yaravugiye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda ntivyobuze gushika. Ingene yarongoye abaja gufata Yesu, kuko yari yaharuwe muri twebwe agahabwa umugabane w'iki gikorwa.
Kandi uwo muntu amaze kugura ubwatsi kuvyo yahawe ku kiguzi cyo kugabitanya kwiwe, agwa yubamye araturika, amara yiwe yose araseseka. Bimenyekana mu babi Yerusalemu bose, nicyo catumye ubwo bwatsi mu rurimi rwabo babwita akeridama, isobanurwa ngo ubwatsi bw'amaraso.
Kuko mu gitabo cya Zaburi handitswe ngo iwe hasigara umusaka kandi ntihakagire uwundi ahaba, kandi ngo ububwiriza bwiwe busubiremo uwundi. Nuko muri abo bagabo twahora tugendana uko bukeye uko bwije, igihe cyose umwami Yesu yari akiri muri twebwe, utanguriye ku kubatiza kwa Yohana ukageza ku munsi yadukuriwemo aduganywe, umwe muri bakwiye kubicabona hamwe natwe cyo gushingira intaho kuzuka kwiwe.
Bahagarika babiri, umwe ni Yosefu ariwe barusaba, irindi ni Yusito, uwundi nawe ni Matiya. Barasenga bati:
mwami, ni wowe uzi imitima y'abantu bose, none werekana utoranije muri aba bombi gusubira mu gishingo cya Yuda muri iki gikorwa no kuba intumwa. Ibyo yataye akaja hiwe.
Bakoresha ubupfindo bwerekana Matiya, nuko haruranwa n'intumwa 11. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya kabiri. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi ikwira hose mu nzu bicayemo. Ababonekera ibirimi byigabanije nk'iby'umuriro bibaja ku mwumwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yerusalemu hari Abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Icyo gihinda cyumvikanye, hakorana abantu benshi barajoregwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumirwa bose baratangara bati:
mbega aba bose bavuga s'Abanyagalilaya, kandi ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu zo twavukanye? Turi Abapariti, Abamedi, Aberamiti, Abami Mezopotamiya, Yudaya, Ikapadokia, Ipono, muri Asia, Ifurugia, Ipamfiria, mu Misiri, mu bihugu by'Iribuwa bihereranye ni Kureni, Abiroma bagerereye ino, Abayuda, bo n'abatoye idini yabo, Abakirete n'Abarabu, tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana.
Bose barumirwa barazazanirwa, barabazanya bati:
Ibi ni biki?
Ariko abandi barabanegura bati:
Baborewe igisambo.
Ariko Petero ahagararana na bamwe 11 avuga n'ijwi rirenga ati:
Yemwe Bayuda n'ababi Yerusalemu mwese, ibi ni mubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Abantu baborewe nk'uko mwiyumvira, kukuba ari saha 3 z'umunsi. Ariko ivyo ni vyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli ati: Bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yagize, nzosuka mpemu wanje kubari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanjye, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazoroka inzozi. Mbere n'abasavyi banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mwemu wanje bavugishwe nanjye. Nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru, n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso, umuriro no gupfunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru rurangiranwa w'Uhoraho. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumve aya majambo. Yesu Munyanazareti, umuntu Imana yabashimagirishije intahe, ibitangaza, utwumiza n'ibimenyetso iby'Imana yamukoresheje hagati yanyu, nk'uko mubizi ubwanyu, uwo muntu amaze gutangwa n'Imana ibyishakiye, ibimenye bitari bwabe, mumubambisha amaboko y'abagarariji muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye imigozi y'urupfu, kuko bitashobotse ko rumugumya. Kuko Dawidi yavuze ivyuwo ati: Nabonye Uhoraho imbere yanjye iminsi yose, kuko ari buryo bwanje ngo sinyiganyige. Nicyo gituma umutima wanje uhimbagwa, ururimi rwanje rukanezerwa, kandi n'umubiri wanje uzoruhuka n'ivyizigiro. Kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo bujye ikuzimu, kandi ntuzotanga uwera wawe ngo azobore. Wamenyesheje inzira z'ubugingo, mu maso hawe uzohanyuzurisha akanyamuneza. Bagabo bavukanye, sikingora kubabarira ndabyeruye ibya sogokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa, n'imva yiwe iri ngahe no muri twebwe gushika n'ubu. Nuko kuko yari uwavugishwa n'Imana, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro kwizoshira ku butware bw'uwamutse mu bura bwiwe, yavuze ivyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari bwabe, yuko atarekewe mu kuzimu, kandi n'umubiri wiwe ataho wigeze ubora. Uwo Yesu Imana yaramuzuye, natwe twese turi byabona byo gushingira intahe ivyo. Nuko amaze gushigwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi ashikirijwe na sisezerano ari ryo mpwemu yera, none asutse ico muriko murabona kandi mwumva. Kandi Dawidi ntiyaduze mu ijuru, ariko ubwiwe yaravuze ati: Uhoraho yabariye umwami wanje ati: Icara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava yo munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badakekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo, ariwe Yesu umwe mwabamba.
Bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati:
Bagabo bavukanye, mbega tugire dute?
Petero arabishura ati:
Nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharikwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Kuko isezerano ari ryanyu, kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu.
Kandi ashingisha intaha yandi majambo menshi arabahanura ati:
nimwikize abiki gihe kigorane.
Nuko bemeye amajambo yiwe barabatizwa. Abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi bitatu. Bashishikara cyane iby'intumwa zigisha kugira ubumwe, bamanyagura umutsima hamwe no gusenga. Umuntu wese aterwa n'ubwoba kandi utwumiza n'ibimenyetso byinshi byakorwa n'intumwa. Abizeye bose baba hamwe basangira ibyabo byose. Amatongo yabo n'ibintu byabo barabigurisha bakabibagabanganya bose bakurikije ukuntu umuntu wese akenye. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira karohe, bahimbaza Imana kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongera iminsi yose abama barakizwa. Ibyakozwe n'intumwa, ikigabane cya gatatu. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nicyo saha icyenda. Hari umuntu yamugaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterurwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, uko bukeye kugira ngo asega binjira mu rusengero. Wabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati,
"Nuturabe."
Abashira ku mutima agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubarira ati,
"Nta feza niza habu ufise, ariko icyo ufise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke."
Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge byiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arasimba-simba arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubaye ko. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose biruka baje aho bari, bakoranira ku ibaraza ryitwa rya Salomo batangaye cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati,
"Yemwe bagabo b'Abisirayeli, niki gitumye mutangazwa n'ibi? Muduhangiye amaso iki? Nk'aho ubushobozi bwacu cyangwa kubaha Imana kwacu ari byo byaduhaye kumugendesha. Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya basogokuruza, yashimagije umushumba wayo Yesu, umwe mwebwe mwatanze mukamwihakanira mu maso ya Pilato, amaze kwahukanya urubanza rwo kumurekura. Ariko muho mwihakana uwera kandi umugororotsi, musaba ko babarekurira umwicanyi, wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana imuzura mu bapfuye, natwe turi vyabona vyo gushingira intahe ivyo. Kandi ubu, uwo mubona kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo, iryo zina ryamuhaye inkomezi. Mbere ukwizera hawe nawe niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bavukanye, ndazi yuko mwabikoze mutabizi, n'ababaganza nabo nuko. Ariko iby'Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bose bitari bwabe, yuko Kristo wayo azobabazwa, ivyo yabishikije ityo. Nuko mwihane, muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagugwe, ibihe vyo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu maso y'Umwami Imana, kugira ngo nayo izotume Kristo yabatoranirijwe kera, niwe Yesu. Ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bishasha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye mu ntango. Mose koko yaravuze ati, "Uhoraho Imana azobahagurukiriza uvugishwa nawe mubi wanyu ameze nkanje, uwo muzomwumvire mu byo azobabarira byose. Kandi umuntu wese atazokumvira unavugishwa n'Imana azorandugwa mu bantu." Mbere abavugishwa n'Imana bose, uhereye kuri Samweli n'abamukurikiye, abavuze bose baramenyekanishije iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abavugishwa n'Imana, kandi muri abisezerano Imana yasezeranye na basogokuruza banyu, ibarira Aburahamu iti, "Mu ruvyaro rwawe n'imiryango yose yo mu isi izohegwa umugisha." ni mwebwe Imana yatanguye gutuma kumushumba wayo imaze kumuzura kugira ngo abahe umugisha abahindure umuntu wese ave mu bibi byiwe.
Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya kane. Bakivugana n'abantu, abaherezi bazana naho bari n'umukuru w'abacungera irembo ry'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane n'uko bigisha abantu, bababarira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Babashorera kw'amaboko, babashira mu ibohero gushitsa mu gitondo, kuko bwari bugorovye. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo barizera, igitigiri cy'abagabo gishika nk'ibihumbi bitanu. Bukeye bwaho, abashinga ntahe babo, abakuru n'abahinga b'ibyanditswe bakoranira i Yerusalemu, Anasi umuherezi mukuru, Kayafa, Yohana, Alekisandero n'ab'umuryango bose w'abaherezi bakuru. Babashize hagati, barababaza bati,
"N'ubushobozi ki cyangwa n'izina riki byabateye gukora ivyo?"
Nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati,
"Yemwe bashinga ntahe babantu n'abakuru, uwo munsi ko ducunaguzwa ivyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi nicamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabanvye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uwo muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye kandi ryahindutse irigumye imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonegwamwo, kuko atarindi izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo."
Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge, baratangara, maze bamenya ko babana na Yesu. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo bavuga, barabataramura maze baje inama bati,
"Mbega aba bantu tubagire dute?
Ko byamenyekanye mu babi Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso kibaye rurangiranwa, natwe ntidushobora kubihakana.
Ariko ntibarushirize kwamamara mu bantu,
tubahahirize
ntibongere kugira umuntu n'umwe babarira muri iryo zina."
Babahamagaje barabihanikiriza ngo ntibihene ngo bavuge cyangwa bigishe mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabishura bati,
"Namba ari byiza mu maso y'Imana kubumvira kubarutisha Imana, nimubitandukanye,
kuko twaba tudashobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise."
Nabo bongeye kubahahiriza, barabarekura babuze uko bobahana kubw'abantu, kuko bose bahimbaza Imana ku vyabaye. Kuko uwo muntu yari arengeje imyaka 40 inavutse, wakozwe ku ico kimenyetso cyo kumukiza. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babiganira ibyo abakuru b'abaherezi n'abakuru bababwiye byose. Nabo babyumvise bavuga n'ijwi rirenga, babwira Imana n'umutima uhuye bati,
"Databuja, ni wewe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umusabyi wawe, ubivugisha mpwemu yera uti, abanyamahanga ni iki kibateye umuvurungano n'amoko yagiriye ingingo iki by'ubusa? Abami bo mu isi batonze urugamba n'abakuru bakoraniye hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta. Kandi by'ukuri muri iki gisagara Herode bo na Pontio Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kurwanya umushumba wawe yera Yesu, uwo warobanuje amavuta, ngo bashitse iby'ukuboko kwawe n'inama yawe byari byaragabiye byose ko bizoba. Kandi none mwami, raba agahirizo kabo uha abasabye wawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda rwose, ukigoroye ukuboko kwawe gukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu."
Bahejeje gusenga, aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa mpwemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Kandi umugwi w'abizeye bari bahuje umutima n'inama, kandi nta n'umwe yakimbukira ikintu cyose atunze ngo niciwe, ariko byose barabisangira. Kandi intumwa zashingira ntawe kuzuka k'Umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo bose. Nta mukene yari muri bo, kuko abari bafise amatongo bose cyangwa inzu babigurisha bakazana ibiguzi by'ivyo bagurishije bakabishira imbere y'ibirenge by'intumwa, maze bakabigabanganya abantu umuntu wese uko akenye.
na Yosefu w'intumwa zise Barunaba bisobanurwa ngo umwana wo guhanura umurewi yavukiye kupuro yari afise itonga rarigurisha azana ibiguzi byaryo abishyira imbere y'ibirenge by'intumwa.
Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya gatanu. Kandi hari umugabo yitwa Ananiya agurisha itonga afatanije n'umugore wiwe Safira yisigariza ku biguzi byayo umugore wiwe abizi azana ikigabane agishyira imbere y'ibirenge by'intumwa. Petero aramubaza ati,
Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpemu yera ukisigariza ku biguzi by'itongo? Ukiyifise ntiyari iyawe kandi umaze kuyigurisha ibiguzi byayo ntuba warabikoze uko ugomba? Nigiki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, Imana niyo uhenze.
Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi. Ababyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi. Imisoro iva hasi iramutekera, iramujana, iramuhamba. Hahise nk'isaha zitatu umugore wiwe arinjira atazi ibyabaye. Petero aramubaza ati,
Barira, mbega itongo mwarigurishije ayo nyene?
Aramwishura ati,
Ego menayi.
Petero aramubaza ati,
Nigiki gitumye muhuza inama kugerageza mpwemu w'Uhoraho Imana? Ehe, ibirenge by'abahejeje guhamba umugabo wawe biri ku rugi, nawe barakujana.
Uwo mwanya gwa imbere y'ibirenge byiwe bukumbi, ya misore yinjiye isanga amaze guhoera, iramujana, imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'ababyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, nyamara abantu bose barabashimagiza, barushiriza kongerwa kw'ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore abizeye umwami Yesu. Ituma banaterurira abarwayi ku nzira, babashyira mu nderuzo no ku birago, kugira ngo Petero niyahaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Bakoranira ishengero rivuye no mu bisagara bihereranye n'i Yerusalemu, bazana abarwayi n'abababazwa n'impwemu zihumanye, bakizwa uko bangana. Maze umuherezi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, ni wo muce witwa w'Abasadukayo, buzura ishari, bashorera amaboko ku ntumwa, bazishyira mu nzu y'ibohero rya bose. Maze umumarayika w'umwami Imana ahenga mu ijoro, yugurura imyango y'ibohero, abakura yarababwira ati,
Nimugende, muhagarare mu rusengero, mubarire abantu amajambo yose ya bwa bugingo.
Babyumvise binjira mu rusengero hari nko mu mutwenzi barigisha. Maze umuherezi mukuru azanana n'abari kumwe nawe, bahamagaza abacamanza n'abakuru bose b'Abisirayeli, maze batuma mu nzu y'abanyororo kuzana za ntumwa. Abagendanye bagiye ntibazisanga mu ibohero, baragaruka barababwira bati,
Inzu y'abanyororo dusanze yuga yatankomanza iriho namba, n'abarinzi bahagaze ku myango, maze twugure ntitwasangamo umuntu.
Bumvise ayo majambo, umukuru w'abacungera irembo ry'urusengero n'abaherezi bakuru bazazanirwa n'ivyabo n'inkurikizi yavyo, aza umuntu arababarira ati,
Erega ba bagabo mwashira mu ibohero bari mu rusengero bahagaze bigisha abantu.
Maze uwo mukuru w'abacungera irembo ajana n'abagendanyi abazana ku neza, kuko batinya abantu ngo ntibabatere amabuye. Bamaze kubazana babashira mu ikoraniro ry'abashingantahe, umuherezi mukuru arababaza ati,
Mbega ntitwabihanije cyane kutigisha muri rya zina? None raba mwujuje Yerusalemu inyigisho zayo, icyo murubonera no kudushyira ku amaraso ya wa muntu?
Maze Petero n'intumwa barabishura bati,
Igikwiye ni ukumvira Imana kuyirutisha abantu. Imana ya basogokuruza yazuye Yesu, uwo mwebwe mwishe mumumanitse ku giti. Uwo Imana yaramushyize hejuru n'ukuboko kwayo kw'iburyo ngo abe umukuru n'umukiza waha Abisirayeli kwihana no guhariga ibyaha. Natwe turi ibyabona byo gushingira intaha ibyo, na mpwemu yera nawe nuko Uw'Imana yahaye abayumvira.
Ariko bo babyumvise baribwa mu mitima, bashaka kubica. Maze yahaguruka umwe mu ikoraniro ry'abashingantahe w'umufarisayo yitwa Gamariyeli, umwigisha w'ibyagezwe yubahwa n'abantu bose, avuga ko bataramura abo bantu akanya gato. Maze arababarira ati,
Yemwe bagabo ba Abisirayeli, nimwirinde mumenye uko mugirira aba bantu, kuko mu minsi ishize Teyuda yadutse yiyitaga akomeye,
igitigiri cy'abantu gishika nk'amajana ane baramukurikira, maze aricwa. Abamwumvira bose barasabagira bacika ubusa. Hanyuma yiwe haduka Yuda umunyagaliraya mu minsi yo kwandikwa, yikwegera abantu inyuma na wapfa rubi, n'abamwumvira bose uko bangana barasabagira. Kandi none ndababwire, nimuzibukira aba bantu mubarekure, kuko inama n'iki gikorwa n'ibyaba biturutse mu bantu bizosendwa, ariko n'ibyaba biturutse ku Mana ntimuzoshobora kubatsinda, ntimuzosange muhaye murwanya Imana.
Baramwemerera, maze bahamagaje intumwa barazitonagura barazihanikiriza ngo ntizizokwigishe mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Nuko bava mu maso y'abacamanza banezerejwe n'uko bemerewe gukurwa ku rupfasoni kubw'iryo zina. Kandi iminsi yose mu rusengero no mu mihana ntibahengeshanya kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu ko ari we Kristo. Ibyakozwe n'intumwa, ikigabane cya gatandatu. Kandi muri iyo minsi abigishwa bari ko baragwira, Abayuda bavuye ibugiriki bidodombera Abaheburayo kavukire, kuko abapfakazi babo birengagizwa ku ngaburo y'iminsi yose. Bamwe 12 bakoranya ishengero ry'abigishwa bati,
ntibibare yuko twebwe tureka kwigisha ijambo ry'Imana kubwo kugaburira ibyo kumeza.
Nuko bavukanye, nimurabe muri mwebwe abantu indwi bashimwa, buzuye mpwemu yera n'ubwenge, tubashire muri iki gikorwa. Ariko tweho tuzoshishikara gusenga no kugabura ijambo ry'Imana.
Ayo majambo ishengero ryose rirayashima, batoranya Stefano, umuntu yuzuye ukwizera na mpwemu yera, Filipo, Purokoro, Nikanori, Timoni, Parumena na Nikolayo, umunyantiyokiya yatoye idini y'Abayuda. Babashira imbere y'intumwa, kandi bamaze gusenga zibarambika ku biganza. Nuko ijambo ry'Imana riragwira, abigishwa barongerekana cyane Yerusalemu, n'isinzi ry'abaherezi bumvira ukwizera. Stefano yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'ubushobozi, yakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye mu bantu. Ariko hava hasi abantu bamwe bo mu rusengero rw'Abariberutino, rw'Abanyakurene, rw'Abanyalekisanderiya n'urw'Abanyakirikiya n'iy'Abanyasiya, baje impari na Stefano, ariko ntibashobora gutsinda ubwenge na mpwembu bimuvugisha. Nuko bahera abagabo bo kuvuga bati,
twumvise avuga amajambo yo gutyoza Mose n'Imana.
Bosha abantu, abakuru n'abahinga b'ibyanditswe baramugira baramufata, bamujana mu ikoraniro ry'abashinga ntahe. Bahagarika ibyabona by'ibinyoma baravuga bati,
uwo muntu ntahumeka gutuka aha hantu hera n'ibyagezwe, kuko twumvise avuga ko Yesu Munyanazareti azosambura aha hantu, kandi ngo azohindura imigenzo twahawe na Mose.
Abicaye mu ikoraniro ry'abashinga ntahe bose bamuhanze amaso, babona mu maso hiwe hasa naho umumarayika. Ibyakozwe n'intumwa, ikigabane cy'indwi. Umuherezi mukuru aramubaza ati,
mbega ibyo niko biri?
Nawe aramwishura ati,
ye mwavukanye kandi ba data, nimwumve, Imana y'icyubahiro yiyeretse sogokuru za Aburahamu ari Mezopotamiya ataraje kugerera i Harani, iramubarira iti, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu uje mu gihugu nzokwereka. Maze ava mu gihugu cy'Ubukarudaya agerera i Harani, samaze gupfa iramwimura imuzana muri iki gihugu muba mwubu. Ariko ntiyakimuhaye mw'umugabane naho hobaho gushinga ikirenge, isezerana kuzokimuha ngo kibe itongo ryiwe n'iry'urubyaro rwiwe, kandi ataragira umwana. Kandi Imana ivuga iki iti, urubyaro rwawe ruzoba abanyamahanga mu kindi gihugu, bazobagira abaja babagirire nabi imyaka 400, kandi ihanga rizobagira abaja ni jewe nzoricira ku iteka. Imana niko yagize iti, ariko amaherezo bazovayo bansengera aha hantu, maze muha isezerano ryo guhimburwa igikoba cy'ubugabo. Nuko abyara Isaka, amuhimbura igikoba cy'ubugabo ku munsi ugira 8. Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara ba sogokuruza bakuri 12. Ba sogokuruza bagirira Yosefu ishari, baramugurisha ngo ajyanwe mu Misiri. Imana ibana nawe, imukiza mu marushwa yiwe yose, imuha amahirwe n'ubwenge kuri Farawo umwarimu mu Misiri, amugira icegera ciwe ngo aganze mu Misiri, amuzeza n'urugo rwiwe rwose. Ikigo gitera mu Misiri hose ni Kanani, hatera n'amarushwa menshi kandi basogokuruza buri byo kurya. Maze Yakobo yumvise yuko mu Misiri hari amasumo, atuma basogokuruza ubwa mbere. Kandi ubugira kabiri Yosefu yibarira abavukanye biwe, umuryango wa Yosefu umenywa na Farawo. Yosefu atuma kuzana se Yakobo nabo mu nzu yabo bose uko ari 75. Yakobo aramanuka ajya mu Misiri agwayo bona basogokuruza. Babajana i Shekemu, babahamba mu isenga Aburahamu yaguze igiciro cy'ifeza n'abana ba Hamori Shekemu. Ariko igihe cy'isezerano kigira gishike, iry'Imana yasezeraniye Aburahamu, abantu baragwira baba benshi mu Misiri, gushitsaho wundi mwami yimikiwe mu Misiri atigeze kumenya ibya Yosefu. Uwo mwami agirira ubugungu bwoko bwacu, agirira abasogokuruza nabi, abategeka guheba abana babo b'inzoya kugira ngo ntibabeho. Muri ico gihe Mose aravuka, yari mwiza cane, bamurerera mu nzu kwa se amezi 3. Amaze gutabwa, umukobwa wa Farawo aramutora amurerera kuba umwana wiwe. Mose yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyamisiri, agira ubushobozi mu majambo yiwe no mu bikorwa vyiwe. Mose ariko aramara imyaka 40 avutse, haza icimviro mu mutima wiwe co kugendera abavukanye b'Abisirayeli. Abonye umuntu agirirwa nabi aramutabara, ahuri yo mahazwa yica wa munyamisiri. Yibwira yuko abiwabo botahura ku Imana bakirisha kuboko kwiwe, ariko ntibabimenya. Bukeye bwaho asanga barwana, ageza ko batatura ati: yemwe bagabo, muri umuryango umwe, niki gitumye mugiriranira nabi? Ariko wagirira umubanyi wiwe nabi aramusunika, aramubaza ati: ninde yakugize umukuru canke umucamanza wacu? Bega ugomba kunyica nk'uko ejo wishe wa munyamisiri? Mose yumvise iryo jambo arahunga, abo mwimuka mu gihugu c'Imidiyani, abyarira y'abahungu babiri. Imyaka 40 ishize, umumarayika amubonekera mu rubeya rw'umuriro waka mu gisaka c'amahwa mu bugaragwa bwo ku musozi Sinai. Mose abonye ibyo biramutangaza, akivyegera ngo abyihweze, havuga ijwi ry'Uhoraho riti: ni jewe Mana y'abasogokuruza bawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose ahinda gashitsi, ntiyatinyuka kwihweza. Uhoraho aramubarira ati: kura ibirato mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Nukuri nabonye amarushwa abantu banje bari mu Misiri barimwo, numvise ukuniha kwabo, none manukanywe no kubarokora, kandi rero nuze ndagutume mu Misiri. Uwo Mose umwe bankaba ati: ninde yakugize umukuru canke umucamanza? Niwe Imana yatumye kuba umukuru n'umucunguzi, abihawe no kuboko k'umumarayika yamubonekereye muri ca gisaka. Uwo bakurayo amaze gukora ibitangaza n'ibimenyetso mu gihugu ca Misiri no ku kiyaga gitukura no mu bugaragwa imyaka 40. Uwo Mose niwe yabwiye Abisirayeli ati: Imana izobahagurukiriza uvugishwa nayo mubi wanyu ameze nkanje. Kandi uwo Mose niwe yari mu ishengero ryo mu bugaragwa, ari kumwe n'umumarayika yavuganiye nawe ku musozi Sinai, kandi ari kumwe n'abasogokuruza, kandi yaherejwe amajambo y'ubugingo ngo yaduhe. Basogokuruza banse kumwumvira, baramwikunkumura, basubira mu Misiri mu mitima yabo, babwira Aroni bati: nuturonkera Imana zo kutujya imbere, kuko umwe Mose yaturongoye yadukura mu gihugu cya Misiri tutazi icyo yabaye. Bironkera igishushanyo cy'inka muri iyo minsi, icyo kigirwamana bakizanira ibimazi, bahimbarwa n'ibikorwa by'intoke zabo. Ariko Imana irabahijya, irabaheba ngo basenge ingabo zo kwijuru, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana ngo: mbega hari ibitungwa bibazwe canke ibimazi mwashikaniye ya myaka uko ari 40 yo mu bugaragwa, yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Mwariruye ihema rya Moloki n'inyenyeri y'ikigirwamana Refani ari bishushanye mwironkeye ngo mubisenge, nanjye nzobambukana hijya y'i Babuloni. Basogokuruza bari bafise ihema ry'ibisate by'amabuye by'amabwirizwa 10, hamwe bari mu bugaragwa nk'uko yavuganye na Mose yabigeze, yamubwiye kurigereranya n'ikigereranyo yabonye. Iryo basogokuruza bari hawe na basekuru babo barishikanino, Yosuwa ari kumwe nabo, hamwe batsinda amahanga, Imana yirukana imbere ya basogokuruza gushitsa ubwiye cha Dawidi. Kandi Dawidi aronka amahirwe imbere y'Imana, asaba kubakira Imana Yakobo aho kuba. Ariko Salomo niwe yayubakiye ingoro. Yamari isumba byose ntiba muzubakishijwe amaboko, nk'uko avugishijwe n'Imana yavuze ati, ijuru niryo ntebe yanje y'ubwami, isi nayo n'indava y'ibirenge byanje, muzonyubakira inzuki? Niko Uhoraho abajije, canke nzoruhukira ahantu ki? Mbega intoke zanje sizo zaremye ibyo byose? Yemwe abadaca bugufi, mwa badadaza imitima mukiziba amatwi, na ntajye mu rwanya mpwemuyera, uko basogokuruza banyu bakora niko namwe mukora. Ninde mu bavugishijwe n'Imana basogokuruza banyu batahamye, bisha babanje kumenyekanisha ibyo kuza kwa wa mugororotsi, none namwe mwaramuguze muramwica? Ari mwebwe mwahawe ibyagezwe bizanywe n'abamarayika, ntimwabyitondera.
Babyumvise baribwa mu mitima, umuhekenyera imisaya. Ariko Stefano yuzuye mpwemu yera, ahanga amaso mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana, aravuga ati,
ehe, ndabonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana.
Barayogora n'amajwi arenga, biziba amatwi, bamuguya ku icyarimwe, bamuhindira inyuma y'igisagara, bamwicisha amabuye, kandi abamwagirije bari bafashije hasi imitamana yabo imbere y'ibirenge by'umusore yitwa Sawuli. Maze bakiriko baratera Stefano amabuye, arambaza aravuga ati,
Mwami Yesu, akira ubugingo bwanje.
Araheza arapfukama, asemerera n'ijwi rirenga ati,
Mwami, ntubaharure kwika icyaha.
Amaze kuvuga atyo aca aracikana, kandi Sawuli nawe yarabishimye ko yicwa. Ibyakozwe n'intumwa, ikigabane cy'umunani. Bahera kuri uwo munsi bahama cyane ishengero ry'i Yerusalemu, bose basabagirira mu ntara z'i Yudaya n'i Samariya, ukuyemo intumwa gusa. Abantu bubaha Imana bahamba Stefano, baramuborogera cyane. Ariko Sawuli yatikiza ishengero, yinjira mu nzu zose, agakuramo abagabo n'abagore, akabashyira mu ibohero. Ariko abasabagiye bagendagenda bavuga ijambo ry'Imana. Na Filipo aramanuka ajya mu gisagara cy'i Samariya, abamenyesha ibya Kristo. Abantu benshi bashira umutima ku byo Filipo avuga, bashize hamwe, bumvise kandi babonye ibimenyetso akora. Uko benshi muri bo bari binjiwemo n'impwemu zihumanye zabavamo ziboroga n'amajwi arenga, kandi n'abari bamugaye n'abacumbagira benshi barakizwa, haba umunezero mwinshi muri icyo gisagara. Kandi hariho umuntu yitwa Simoni, yahora akora iby'ubupfumu muri icyo gisagara, akumiza ubwoko bw'Abasamariya, akita gakomeye. Bama bamushize k'umutima bose, uhereye ku boroshe ugashitsa ku bahambaye bati,
ubu ni we bwa bushobozi bw'Imana bwitwa ubuhambaye.
Ariko icyatuma bamushira k'umutima ni uko uhereye kera yabumiza n'ubupfumu bwiwe. Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, abagabo n'abagore barabatizwa, na Simoni nawe arizera, kandi amaze kubatizwa yamana na Filipo. Abonye ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye byakorwa arumigwa. Maze intumwa ziri Yerusalemu zumvise yuko Abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zirungikayo Petero na Yohana, nabo bamanutse barabasengera ngo bahabwe mpwemu yera, kuko mpwemu atari bwamanuke ngo aje no kuri umwe muri bo bari babatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Maze babarambika kw'ibiganza bahabwa mpwemu yera. Ariko Simoni abonye yuko barambitswe kw'ibiganza by'intumwa bahabwa mpwemu yera, azizanira amahera ati,
nanje ni mumpe ubwo bushobozi kugira ngo nzorambika kw'ibiganza zohabwe mpwemu yera.
Petero aramubwira ati,
ifeza zawe ziragapfana nawe, kukugira ngo ingabire y'Imana woyironkesha amahera. Nta n'agahimba ufise, nta n'akagabane kavyo, kuko umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usenge Umwami Imana, namba kumbura ibyo wiyumviriye mu mutima wawe wobiharigwa, kuko mbona yuko uri mu ibamba ry'umururazi no mu ngoyi zo kugabitanya.
Simoni aramwishura ati,
musengere ku Mwami Imana, ibyo muvuze ntihagire ikimbako.
Nabo bamaze gushinga intaye no kuvuga ijambo ry'Umwami Yesu, basubira i Yerusalemu, bagenda baravuga ubutumwa bwiza mu mihana myinshi y'Abasamariya. Maze umumarayika w'Umwami Imana barira Filipo ati,
va hasi uje mu bumanuko, ushike ku nzira imanuka iva i Yerusalemu ikaja i Gaza, imwe yo mu bugaragu.
Ava hasi aragenda, haza umunyetiyopiya, inkone y'ububasha bwinshi, yakorera Kanidake umwamikazi w'Abanyetiyopiya, niyo yazezwe itunga ryiwe ryose,
yari yagiye Yerusalemu gusenga yahindukiye yicaye mu mukogote w'iwukwegwa n'amafarasi asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana. Ihema barira Filipo ati,
"Niwegere uriya mukogote ugendane nawe."
Filipo yirukirayo yumva asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana aramubaza ati,
"Ibyo soma urabitahuye?"
Nawe ati,
"Nobishobora nte ntabonye ubindongoramo."
Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Igice cyo mu byanditswe yasoma cyari iki ngo,
"Yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kuko umwagazi w'intama utekerereza imbere y'uwikata ubwoya, niko atakuye ku munwa. Amwe yacishwa bugufi, nta n'umwe yamuciriye ugukuri, undi azashobora kudonda iby'uruvyaro rwiwe, kuko ubugingo bwiwe bukuwe mu isi."
Iyo nkoni ibaza Filipo iti,
"Ndakubaza, wavugishwa n'Imana yavuze ayo majambo kuri yinde? Iyo yayivuze ko canke yavuze ku wundi?"
Filipo ateranura akanwa atangurira kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bashika hari amazi. Iyo nkoni iramubaza iti,
"Ya mazi, ikimbuza kubatizwa ni giki?"
Filipo arayishura ati,
"Namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka."
Nayo iti,
"Nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana."
Ivuga ko bahagari ku mukogote baramanukana baja mu mazi bombi, ariko niyo nkoni arayibatiza. Bavuye mu mazi, niwe muwuhoraho Imana jana Filipo, iyo nkoni ntiyasubira kumubona kuko yashishikaye kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera muri Azoto ahita avuga ubutumwa bwiza mu bisagara byose kugeza aho yashikiye Kayisariya. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'icyenda. Ariko Sawuli akigenda afuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubwicanyi, aja ku muherezi mukuru amusaba amaketo yo guha bo mu nsengero z'Abayuda z'i Damasiko, kugira ngo niyabone abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajani Yerusalemu mu ibohero. Maze ariko aragenda agira ashika i Damasiko, haza umuco giturumbu kuvuye mu ijuru mukayangana irya nino. Yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti,
"Sawuli, Sawuli, umpigira iki?"
Aramubaza ati,
"Uri nde ga mwami?"
Nawe ati,
"Ni jewe Yesu uri kurahiga, ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarigwa ibyo ukwiye gukora."
Abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise ijwi ata muntu babona. Sawuli aravyuka ava hasi maze akanuye amaso ntiyagira ico abona. Bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko. Amarayo gatatu atabona ataca arya atacanywa. I Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya. Umwami Yesu aramwiyereka aramuhamagara ati,
"Ananiya."
Nawe ati,
"Sabwe mwami."
Umwami aramubarira ati,
"Va hasi uje mu nzira yitwa igororotse ubarizayo mu rugo kwa Yuda umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso, kuko ariko arasenga. Kandi yabonye umuntu yitwa Ananiya yinjira hari amurambika ko ibiganza kugira ngo ahumuke."
Ananiya aramwishura ati,
"Mwami, uwo mugabo ko numvise benshi bavuga ivyiwe vy'inabi nyinshi yagirira abera bawe Yerusalemu, kandi nina afise ububasha buhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe bose."
Umwami aramwishura ati,
"Fa kugenda, kuko uwo muntu ari ikintu nitoranirije ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga, abami n'Abisirayeli. Nanje nzomwereka imibabaro uko ingana azoba akwiye kubabazwa ahubwo izina ryanje."
Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambika ku biganza aramubwira ati,
"Sawuli, muvukanyi wanje, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekereye mu nzira wazananye, uhumuke wuzuzwe mpemu yera."
Uwo mwanya ibisa n'ibikaragashi bimuva ku maso arahumuka ava hasi arabatizwa. Maze ararya intege ziragaruka. Amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko. Aca ahera ko avuga mu nsengero z'Abayuda ibya Yesu yuko ari umwana w'Imana. Abamwumvise bose barumirwa bati,
"Mbega uwo siwe yatikije abambaza iryo zina i Yerusalemu?
Kandi nicyo cyari kimuzanye nino kugira ngo abashyire abaherezi bakuru baboshwe?"
Ariko Sawuli arushiriza kugira ubushobozi atsinda Abayuda b'i Damasiko abereka yuko Yesu ari we Kristo. Hashize iminsi myinshi Abayuda baje inama yo kumwica. Maze Sawuli amenya inama yabo, bamutegera ku marembo ku murango no mu ijoro kugira ngo bamwice.
maze abigishwa biwe bamujana mu ijoro, bamucisha ku ruhome rw'amabuye, bamururukiza mu giseke. Ashitse i Yerusalemu agerageza kwifatanya n'abigishwa. Bose baramutinya, ntibemera ko ari umwigishwa. Maze Baruna baramwakira, amushira intumwa, aziganira ingene yaboneye umwami Yesu mu nzira, n'ingene yavuganye nawe, kandi n'ingene yavuze ashize amanga mu izina rya Yesu i Damasiko. Aba kumwe na buko bukeye uko bwije Yerusalemu, avuga ashize amanga mu izina ry'umwami Yesu. Yaravuga harira n'Abayuda bavuye i Bugiriki, nabo barondera ingene bomwica. Ariko abavukanye babimenye, bamumanukana i Kayisariya, bamurunga ikitaruso. Nuko ishengero ryose ryari hose Yudaya, Galilaya n'i Samariya rigira amahoro, rirahangama, kandi rigenda ryubaha umwami Yesu, ihagarikiwe na Mwemu Yera riragwira. Nuko Petero agendagenda hose, amanuka no kubera ab'Iruda, asanga y'umuntu yitwa Ineya yari amaze imyaka 8 avundira mu buriri, kuko yari yaramugaye. Petero aramubwira ati,
Ineya, Yesu Kristo aragukijije, vyuka wizingira ikirago.
Aca vyuka ako kanya. Ab'Iruda n'i Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga, bagishira mu nzu yo hejuru. Kandi kuko Iruda hari hafi y'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ari yari, bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati,
ntutewe kudushikira.
Petero arahaguruka ajana nabo. Ashitse bo bamujana muri ya gorofa, abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitama na doruka yajisha akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama, arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati,
Tabita, vyuka.
Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara, amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara abera n'abapfakazi amuba hari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Maze amara iminsi myinshi Yopa kwa Simoni umuhinguzi w'insato. Ibyakozwe n'intumwa, ikigabane cy'icumi. I Kayisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, intwaza ngabo z'abasodi ijana wo mu ngabo zitwa Abanyetaliya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana nawo mu nzu yiwe bose, yarafasha cyane abagowe, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone, umumarayika w'Imana yinjiwe hari nk'isaha 9 z'umurango, aramuhamagara ati,
Koruneliyo.
Nabamukanurira amaso, afise ubwoba aramubaza ati,
niki ga mwami?
Aramwishura ati,
ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibikibutse imbere y'Imana. None rero tuma abantu Yopa, utume ko umuntu yitwa Simoni, ariwe Petero, yatsindaro kwa Simoni umubanzi w'insato, urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga.
Umumarayika vyavugana amaze kugenda, Koruneliyo yahamagara babiri bo mu bakozi biwe n'umusoda yubaha Imana wo mu bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose, abatuma Yopa. Bukeye bwaho, bakigenda bari hafi gushika mu gisagara, Petero yurira hejuru mu igorofa gusenga, ari nk'isaha 6. Yumva arashonje, agomba kurya. Bakibirondera, amera nk'urota. Abona ijuru ryugurutse, maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runiniya, rufashwe ku mitwe ine, kija hasi, harimo ubwoko bwose bw'ibigenza amaguru ane, ibikwega inda hasi byo ku isi, n'ibiguruka byo mu kirere. Haza ijwi riramubarira riti,
va hasi Petero, ubagurye.
Petero ati,
oya ye mwami, kuko ntigeze ndya ikizira cyangwa igihumana.
Iryo jwi risubira kuza ubugira kabiri, riramubarira riti,
ivy'Imana ihumanuye, reka kuvyita ibizira.
Biba bityo gatatu, icyo kintu gica gisubizwa mu ijuru. Petero akizazaniye mu mutima n'ibyo abonye yeretswe ibyo ari byo, abantu batumwe na Koruneliyo bahejeje kubaza urugo rwa Simoni, bahagarara ku irembo, barahamagara, babaza yuko Simoni ariwe Petero ariho yatsindaro. Petero aciyumvira ibyo yeretswe, Muhima aramubarira ati:
hari abantu batatu bariko barakurondera, none va hasi ururuka ujyane n'abatacu kekeranya, kuko ari jyewe ndabatumye.
Petero aruruka asanga abo bantu aho bari, arababarira ati:
ni jyewe uwo murondera, mbega mugenzwa ni iki?
Baramwishura bati:
Koroneliyo, intwazangabo z'abasodijana, umuntu agororoka yubaha Imana, ashimwa n'ubwoko bwose bw'Abayuda, yabariwe n'umumarayika yera kugutumako ngo uziwe yumva amajambo yawe.
Maze arabinjiza abahindaro. Bukeye bwaho Petero arikora avanayo nabo n'abavukanye bamwe b'i Yopa bajana nawe. Bukeye bwaho bashika i Kayisariya, Koroneliyo yari abiteze yakoranije inshuti ziwe n'abakunzi bo ku mutima. Petero agira yinjire, Koroneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge byiwe aramupfukamira. Maze Petero amukura hasi ati:
va hasi, nanje ndi umuntu nkawe.
Bakivugana arinjira asanga abakoraniyeho benshi, arababwira ati:
ubwanyu murazi yuko kizira ko umuntu w'Umuyuda yifatanya n'uw'ubundi bwoko canke kwa mugendera, ariko jeho Imana yanyeretse yuko hatogira umuntu niti kizira canke igihumanya. Nicyo catumye nza ntarinze guhakana ntumwe ko. None rero ndabaza icyo mwantumiye kicaricyo.
Koruneliyo ati:
hashize iminsi ine nkabugingo ubu, nariko ndasenga lisa icenda ndi mu nzu yanje, maze umuntu ahagarara imbere yanje yambaye impuzu ikayangana, arambwira ati: Koruneliyo, ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tumi Yopa utumeko Simoni ariwe Petero. Yatsindaro mu rugo kwa Simoni umuhinguzi w'insato iruhande y'ikiyaga. Uwo mwanya nca ndagutumako rero nawe urayobotse kuje. None rero twese turi hano imbere y'Imana kumva ibyo umwami Imana yakugeze kutubwira byose.
Petero yanzika kuvuga ati:
nukuri niyo nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uwubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Ijambo Imana yatumye ku Bisirayeli ivugisha Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro, niwe mwami wa bose. Iryo jambo mwebwe murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, ritanguriye i Galilaya hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije. Rivuga ivya Yesu Munyanazareti, ingene Imana yamusutse ko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose wamugararije atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi vyabona vyo gushingira intahe ivyumwe bishe bamumanitse ku giti. Yakoze vyose mu gihugu c'Abayuda bo ni Yerusalemu. Uwo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu, imuha guserwa hibonekeza si imbere y'abantu bose, ariko imbere y'ivyabona vyatoranijwe n'Imana. Ivyo bitarabaho ni twebwe abasangira nawe, turya kandi tunywa amaze kuzuka mu bapfuye. Atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe ko ari we Imana yashinze kuba umucamanza w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe, bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ibyaha ku bw'izina ryiwe.
Petero akivuga ayo majambo, Yemu yararamanuka ajya kuba ariko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bahimbuwe igikoba cy'ubugabo barumirwa, abazaranye na Petero uko bangana, uko n'abanyamahanga nabo basutswe kw'ingabire ariyo mpwemu yera, uko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati:
mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpwemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe?
Avuga ko babatizwe mu izina rya Yesu Kristo, baca baramwinginga ngo amareyo iminsi. Ivyakozwe n'intumwa, ikigabane cy'icumi na rimwe. Intumwa n'abavukanye biwe bari Yudaya bumva yuko abanyamahanga nabo bemeye ijambo ry'Imana. Maze Petero aduzi Yerusalemu, abo mu bahimbuwe igikoba cy'ubugabo baramutonganya bati:
ko winjiriye abatahimbuwe igikoba cy'ubugabo ugasangira nabo?
Maze Petero atangura kubasobanurira uko bikurikirana ati:
nari mu gisagara cy'i Yopa ndiko ndasenga, mbona neretswe nko mu nzozi ikintu kimanuka kivuye mu ijuru kimeze nk'uruhuzu runiniya rufashwe ku mitwe ine kiza hondi. Ndagihanga amaso ndacitegereza bonamwe ibigenza amagurane vyo kwisi, ibikoko vyo mwishamba, ibikwega inda hasi n'ibiguruka vyo mu kirere. Kandi numva ijwi rimbarira riti, va hasi Petero ubagurye. Nanje ndi oyaye mwami, kuko atakizira canke igihumanya cigeze kija mu kanwa kanje. Maze ijwi rimbarira ubugira kabiri rivuye mu ijuru riti, ivy'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira. Biba bityo gatatu biraduzwa byose bisubizwa mu ijuru. Uwo mwanya abagabo batatu bavuye i Kayisariya abantu umwe ko bahagarara imbere y'inzu turimo. Mwema mbarira kujana nabo atatandukaniro. Kandi nabo bavukanye uko ari batandatu turajana twinjira mu nzu y'uwo mugabo. Atwiganira ingene yabonye umumarayika mu nzu yiwe ahagaze amubarira ati, tumiyopa utume ko Simoni ariwe Petero azokubarira amajambo yo kugukizanya nabo mu nzu yawe bose. Ngitanguye kuvuga, mwemu yera arabamanukira nk'uko yatumanukiye ubwa mbere. Nibuka rya jambo ry'umwami Yesu uko yavuze ati, Yohana yabatirishije amazi ariko mwe ho muzobatizwa na mwemu yera. None ko Imana yabahaye ingabire imwe niyo natwe twahawe, hamwe twizera umwami Yesu Kristo, jewe ndi iki gishobora gutangira Imana?
Bumvise ivyo barihorera bahimbaza Imana bati,
noneho rero Imana ihaye n'abanyamahanga kwihana ngo baronke ubugingo.
Nuko basabagijwe n'amarushwa yabaye kubwo ivya Stefano baragenda bashika Foyinike, Ikupuro no muri Antiyokiya, atabandi babarira ijambo ry'Imana atari Abayuda bonyene. Ariko hari bamwe muri bo babagabo bavuye Ikupuro ni Kurene bashitse muri Antiyokiya babarira n'Abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Kuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru yabishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba ngo ashirwe ashitse muri Antiyokiya. Nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza, arabahanura bose ngo bafate ingingo mu mitima yo kuyifatanya ubutakivana n'umwami Yesu, kuko yari n'imico myiza yuzuye impuhwe yera no kwizera. Abantu benshi bagwirirana ku mwami Yesu. Avayo aja i Taruso kurondera Sawuli, amubonye amujana muri Antiyokiya. Bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batanguriye kwitwa Abakristo. Muri iyo minsi abavugishwa n'Imana bava i Yerusalemu baja muri Antiyokiya. Umwe muri bo yitwa Agabo ava hasi abamenyesha avugishijwe na mwemu yuko ikigoyi cinshi kizotera mu isi yose. Icyo yavuga ni kimwe cyatera mu butware bwa Kilawudiyo. Maze abigishwa, umuntu wese nk'uko atunze, bashinga kurungikira abavukanyi babo b'Abiyudaya ibyo kubatabara. Babigenza batyo, babirungikira abakuru bijanye Barunaba na Sawuli. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'icumi na kabiri. Maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mu ishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe. Amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda cumi na batandatu kumurinda ari bane bane, agira ngo azomushikirize abantu Pasika iheze. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Ku munsi Herode bwacamo washikiriza, muri iryo joro Petero yari asinziriye ari hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri, abateramye bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande umucubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu aramukangura ati,
juka n'ingoga.
Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati,
kenyera wambare ibirato byawe.
Abigenza atyo, kandi aramubarira ati,
izingire ku mutamana wawe unkurike.
Arasohoka aramukurikira. Yamara ntiyamenye ivyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yeretswe nko mu nzozi. baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri bashika ku irembo ryugajwe umwango w'icuma ije mu gisagara urabiyugururira ubwawo barenga irembo baca mu nzira imwe uwo mwanya mu marayika aca musiga hano akenge kagarutse Petero aribwira ati
noneho ndamenye by'ukuri yuko umwami yatumye mu marayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode ngo n'iby'ubwoko bw'abayuda bwari buroreye byose
amaze kuvyiyumvira aja kwa Mariya nyina wa Yohana ariwe Mariko aho benshi bari bakoraniye bariko barasenga Petero akomanga ku rugi rw'irembo umukobwa w'umushumba yitwa Herode aja kumvira amenye ijwi rya Petero akanyamuneza akamubuza kugurura arirukanga arinjira ababarira yuko Petero ahagaze ku irembo baramwishura bati
urasara
na bavuga ashimitse ko ari iby'ukuri bati
n'umumarayika wiwe
ariko Petero ashishikara gukoma uguriye baramubona barumirwa araba mama abiganira uko umwami Imana yamukuye mu ibohero arababwira ati
ivyo mubibarire Yakobo n'abavukanye bandi
arahavaje ahandi ijoro rikeye havyuka imivurungano itari mike mu basoda kuko bazazaniwe ukundo Petero yabaye Herode muronde yamubuze acunaguza abateramyi avuga ko babajana kubica maze avi Yudaya amanuka i Kayisariya gumayo maze ashamirana nabo muri Tiro ni Sidoni nabo bahuza inama bamujako bahongera Burasito umukuru w'abasasira umwami basaba impore kuko igihugu cabo casuma mu gihugu c'uwo mwami nuko ku munsi washinzwe Herode yambara impuzu z'ubwami abyagira ku ntebe y'icubahiro abacurira amajambo abantu barasemerera bati uwo mwanya umumarayika w'umwami Imana aramukubita kuko adahaye Imana rurema icubahiro aturika inyara acikana ariko ijambo ry'Imana riragwira riramenyekana kandi Barunaba na Sawuli bava i Yerusalemu basubira inyuma bashikirije ibyagabuwe bajana Yohana ariwe Mariko ibyakozwe n'intumwa igigabane cy'icumi na gatatu kandi muri Antiyokiya mu ishengero ryaho hari abavugishwa n'Imana n'abigisha umwe ni Barunaba na Simeyoni ariwe Nigeru na Rukiyosi umunyakurene na Manayeni yarerewe hamwe n'umwami Herode hariho na Sawuli bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje nkwemu yera aravuga ati
nimundobanurire Barunaba na Sawuli bankorera igikorwa nabahamagariye
nuko bisonzesheje basenze babarambitse ku ibiganza barabarungika nuko bavuyeyo batumwe na mwemu yera bamanuka i Sereyukiya bavayo bari mu bwato bafata ikupuro maze bashitse Salamini bavuga ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayuda kandi bari bafise Yohana agenda arabakorera bararamiriza baca muri ico kizinga cose bashika ipafo basanga y'umugabo w'umukinzi umuraguzi w'ibinyoma yari umuyuda izina ryiwe nibari Yesu yagendanira Serugiyo Pahuro icegera ca Kayisari umuntu w'ubwenge uwahamagaza Barunaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana ariko yari umuwo mukinzi izina ryiwe niko risobanurwa arabahaririza ashaka guhuvya ico cegera ngo nticizere ariko Sawuli ariwe Pahuro yuzuye muhemu yera amuhanga amaso ati
we wuzuye ubugunge bwose n'ububi bwose wa mwana wo mu rwanikiwe wa mwansi ibyo kugororoka byose ntuzoreka kugoreka inzira z'umwami Imana zigororoke nuko raba ukoko k'umwami Imana kuraguhananiye ugira uhume mani iminsi utabona izuba
ako kanya igipfungu n'umwiza bimwubikiza ko agenda zimagira ikarondera uwo kumufata ukuboko icyo cegera kibonye ibibaye kirizera itangajwe n'ibyo cigishijwe by'umwami Yesu maze Pahuro n'abari kumwe nawe bava ipafo bari mu bwato bafata Iperuga muri Pamfiliya Yohana basigayo asubira i Yerusalemu ariko bo bava Iperuga bararamiriza bashika muri Antiyokiya hi Pisidiya ku munsi w'isabato binjira mu rusengero rw'Abayuda baricara isomo ry'ibyagezwe n'ibyo abavugishwa n'Imana riheze
abakuru b'urusengero rw'Abayuda batuma kuri bo bati:
bavukanye, nimwaba mufise ijambo ryo guhanura abantu, nimurivuge.
Pawulo ava hasi araba mama arababarira ati:
yemwe bagabo ba Isirayeli, namwe abo baha Imana, nimwumve. Imana y'ubwoko bwa Isirayeli yatoranije ba sogokuruza kandi ishyira abantu hejuru hamwe bari abanyamahanga mu gihugu cya Misiri, ikabakuzayo ukuboko gukomeye. Yihanganira ingeso zabo nk'imyaka 40 mu bugaragwa. Imaze guhonya amahanga 7 mu gihugu cy'i Kanani, ibegurira ico gihugu cyabo ku binyegu yabo. Maze nk'imyaka 450 ishize ibaha abacamanza gushyitsa kubavugishwa n'Imana Samweli. Hanyuma bayisaba umwami, Imana ibaha Sawuli umwana wa Kishi, umugabo wo mu muryango wa Benyamini, amara ku butwari imyaka 40. Imukuye ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo, imushingira intahiti: ndabonye Dawidi umwana wa Isayi umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba, azokora ivyo ngomba vyose. Uruvyaro rw'uwo nk'uko Imana yasezeranye yazaniye Abisirayeli umukiza, niwe Yesu. Ataraza, Yohana yari yigishije ubwoko bwose bw'Abisirayeli kubatizwa ko kwihana. Ariko Yohana ariko arasozera urugendo rwiwe arababaza ati: mbega mwumvira ko ndinde? Jewe si ndiwe, mugabo hari uzoza mu nyuma yanje, kandi jewe ntibimbereye no gupfundurura ibirato vyo mu birenge vyiwe. Bagabo bavukanye, bana bo mu muryango wa Aburahamu, namwe abubaha Imana, ijambo ryako gakiza ni twebwe ryatumweko, kuko ab'i Yerusalemu n'abakuru babo batamumenye, canke amajambo avugishwa n'Imana asoma ku isabato itashe. Nico catumye bashitse ivyo bavugishijwe hamwe bamutsindisha, kandi n'ababuze inyanduruko yo kumwicisha basaba Pilato ko mwica. Bamaze gushitsa ivyo yandikiwe vyose, bamumanura ku giti bamushira mu mva. Ariko Imana iramuzura mu bapfuye. Iminsi myinshi abonekera bari baraduganye nawe ava i Galilaya aza i Yerusalemu, abo ni bo bamushingira intahu imbere y'abantu. Natwe turababwira ubutumwa bwiza bw'ivyasezeraniwe ba sogokuruza, yuko Imana yabishikije kuri twebwe abana babo hamwe yazura Yesu. Kandi niko vyanditswe muri Zaburi ya 2 ngo: urubura bwanje uwo munsi ndakubyaye, kandi kuko yamuzuye mu bapfuye atazosubira mu iborero. Yavuze itya iti: uzobaha imigisha yera ya Dawidi itazovaho. No muri Zaburi yindi yavuze ngo: ntuzotanga uwera wawe ngo azohore. Yamara Dawidi mu gihe kiwe amaze gukora ivyo Imana igomba, arasinzira, arapfa, arabora. Ariko Imana yazuye ntawo yigeze abora. Nuko bagabo bavukanye, nimumenye ko muri uwo ariho mubwirwa ivy'uguharirwa ibyaha, kandi niwahindura intungane umwizera wese kuri byose. Ivyo mutashoboye guhindurwa intungane n'ivyagezwe vya Mose. Nuko mwirinde ivyavuzwe n'avugishwa n'Imana ntibashikeko ngo: raba mwa banyagakengere, mutangare, muzimangane, kongira ngo ryihuwa mu gihe cyanyu, gikorwa mutazoruha mwemera naho umuntu yo kibasobanuri.
Bariko barasohoka barabinginga ngo ayo majambo azovugwe no ku isabato izoza. Abari mu rusengero rw'Abayuda bamaze gusabagira, benshi mu Bayuda bo nabatoye idini yabo bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barunaba, nabo bayaga nabo barabahanura ngo bashishikare kuguma mu buntu bw'Imana. Ku isabato ikurikira iyo bakorana nk'abo mu gisagara bose kumva ijambo ry'Imana. Ariko Abayuda babonye ishengero ryinshi kuzura ishari bahakana ivyo Pawulo avuze barabicokora. Pawulo na Barunaba bavuga bashize amazinda bati:
vyari bibereye ko ijambo ry'Imana ribanza kubwirwa mwebwe, none ko muri isibuye mukicira urubanza uko mutabereye ubugingo budashira. Ehe, duhindukiriye abanyamahanga, kuko umwami Imana ariko yatubariye ati: ndagushizeho ngo umuco w'amahanga kugira ngo n'abo ku mpera y'isi bashikirize agakiza.
Abanyamahanga babyumvise baranezerwa bashimagiza ijambo ry'Imana. Abari baragereye ubugingo budashira bose barizera. Ijambo ry'umwami Yesu rikwira muri ico gihugu cose. Ariko Abayuda bosha abagore b'icubahiro bubaha Imana n'abakuru bo muri ico gisagara bavyurira akadenderezo Pawulo na Barunaba babirukana mu ntara yabo, nabo babakunkumurira umukungugu wo mu birenge vyabo baja muri Ikoniyo. Abigishwa buzuzwa umunezero na mwemu yera. ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'14. Maze bari muri Ikoniyo bombi binjira mu rusengero rw'Abayuda, bavuga amajambo atuma Abayuda n'Abagiriki benshi cyane bizera. Ariko Abayuda banse kumvira ibyo, bavyura urwango mu mitima y'abanyamahanga ngo bagirire nabo bavukanye. Bamara iminsi myinshi bavuga batabobotereza kubw'umwami Yesu, ashingira intahe ijambo ry'ubuntu bwiwe, abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko yabo. Ariko abantu bo muri ico gisagara birema ibice, bamwe baherera ku Bayuda, abandi ku ntumwa. Kandi abanyamahanga bo n'Abayuda n'abashinga ntahe babo bajya kubatera ngo babagirire nabi, babicishe amabuye. Barabimenya, bahungira Lusitiya ni Derube, ibisagara by'Irukaoniya no mu gihugu gihereranye naho. Bagumayo bavuga ubutumwa bwiza. Lusitira hari umugabo yaramugaye ibirenge, uhereye aho yakaviriye mu nda ya nyina, ntaho yari yarigeze gutambuka. Uyumva Pawulo avuga, nawe amuhanze amaso abona ko afise ukwizera ko gukizwa. Vuga n'ijwi rirengana.
Haguruka uhagarare neza.
Arasimba-simba, aratambuka. Maze ishengero ribonye icyo Pawulo akoze, bavuga n'ijwi rirenga mu Kinyarukaoniya bati:
Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu. Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu.
Barunaba bamwita Zeyu, Pawulo nabo bamwita Herume, kuko ari we yari imvuzi. Maze umuherezi wa Zeyu, ingoro y'umusezero wayo yari imbere y'igisagara, azana imfizi zisharijwe agira cumiti ikimaziwe n'ishengero. Ariko intumwa Barunaba na Pawulo babyumvise, bitaburira ko impuzu zabo, bitera mu bantu basemerera bati:
Yemwe bagabo, niki gitumye mugira muri? Natwe turi abantu basanzwe, tumeze nkamwe, kandi tubabwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira ikimazi, muhindukirire Imana nzima yaremye ijuru, isi, ikiyaga n'ibirumwa byose, niyeretse amahanga yose mu bihe byahise ngo bagendere mu nzira zabo. Ariko ntiyabirekeye ngaho itagira icyo kuyishingira intahe, kuko yamye bagirira neza, ibaha imvura iva mu ijuru n'ibihe by'umwimbo mwiza, ibahaza ibyo kurya, yuzuza imitima yanyu umunezero.
Aho bavuga ayo majambo, ari hasigaye gatoye ntibabe bakibuza ishengero kubacumitira ikimazi. Maze haza Abayuda bavuye muri Antiyokiya no muri Ikoniyo. Bamaze kosha ishengero, batera Pawulo amabuye, bamukwegera inyuma y'igisagara bagira ngo yapfuye. Ariko abigishwa bahagaze bamukikije, arabyuka aja mu gisagara. Bukeye bwaho avanayo na Barunaba aja i Derube. Bamaze kuvuga ubutumwa bwiza muri ico gisagara no guhindura benshi abigishwa, basubira Lusitira muri Ikoniyo no muri Antiyokiya. Baremesha imitima y'abigishwa, babahanura ngo bagume mu kwizera, kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi bamaze kubatorera abakuru mu mashengero yose no gusenga bisonzesha, babaragiza umwami Yesu wo bizeye. Baca Pisidiya, bashika i Pamfiliya. Bamaze kuvuga ijambo ry'Imana i Peruga, baramanuka baja muri Atariya. Bavayo bari mu bwato, bafata muri Antiyokiya, aho bari barazigamishirijwe ubuntu bw'Imana ubwa mbere ku gikorwa baheraheje. Bashitseyo, bakoranya ishengero, babiganira iby'Imana yakoranye nabo byose n'ingene yugururiye abanyamahanga umuryango wo kwizera. Bamarana n'abigishwa igihe kitari gito. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'15. Maze haza abantu bamwe bavuye i Yudaya, bigisha abavukanye bati:
Nimutahimburwa igihimba cy'ubugabo nk'uko umugenzo wa Mose uri, ntimuzoruhamukizwa.
Maze Pawulo na Barunaba bamaze kugira ibihari n'imiburano itari mike n'abo bantu, abaho bahuza inama gutuma Pawulo na Barunaba n'abandi bamwe bo muri bo ngo baje i Yerusalemu ku ntumwa n'abakuru kubw'iyo miburano. Nuko abo ishengero rimaze kubaherekeza, baca i Foyinike bo n'i Samariya, babamenyesha ingene abanyamahanga bahindukiriye Imana, bitera mu bavukanyi bose akanyamuneza kenshi. Bashitse i Yerusalemu, ishengero n'intumwa n'abakuru barabakira, nabo babiganira iby'Imana yakoranye nabo byose. Maze hava hasi bamwe bo mu muce w'abafarisayo bizeye, baravuga bati:
Abanyamahanga birakwiye ko bahimbugwa igikoba cy'ubugabo no kubabwiriza kwitondera ibyagezwe bya Mose.
Nuko intumwa n'abakuru bakoranira hamwe kuja inama y'iryo jambo. Habaye imburano nyinshi, Petero ava hasi arababwira ati:
Bagabo bavukanye, murazi yuko kera Imana yantoranije muri mwebwe kugira ngo mu kanwa kanje abari abanyamahanga bumve ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere. Kandi Imana izi imitima yarabashingiye intahe hamwe yabahamwe mu yera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashiraho itandukaniro hagati yacu nabo, yogesheje imitima yabo kwizera. None rero niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera cyanke twebwe? Ariko twizeye yuko tuzokizwa n'ubuntu bw'Umwami Yesu nkabo.
Maze ishengero ryose riracereza, bumviriza Barunaba na Pawulo babiganira ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati:
Bagabo bavukanye, nimunyumvirize. Simoni yabiganiye ingene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibarobanure mu bwoko bw'izina ryayo. Amajambo y'abavugishwa nayo ahuye n'ivyo, nk'uko handitswe ngo: hanyuma y'ivyo nzogaruka nongere nubaka urusago rwa Dawidi rwatemvye, nongere nsanasana hashize harwo ndaruhagarike, kugira ngo amasigare y'abantu baronderane Uhoraho n'amahanga yose yitirwe izina ryanje. Niko Uhoraho avuze, akora ivyo vyose yabimenye uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko rero inama yanje nuko tureka kugora abo mu banyamahanga bahindukirira Imana, ariko tubandikire ngo bareke ibihumanya vy'ibigirwamana no gusambana no kurya ibinizwe bona maraso. Kuko uhereye kera hose Mose afise mu bisagara vyose abigisha ivyiwe bisomwa mu nsengero z'Abayuda uko isabato ishitse.
Maze intumwa n'abakuru bo n'ishengero ryose bashima gutoranya abagabo muri bo, ni Yuda ariwe barusaba na Sira, abantu bakuru mu bavukanyi, no kubatumana muri Antiyokiya na Pawulo na Barunaba. Bandika ikete barari barungikana, ryanditswe ritya ngo:
Intumwa n'abavukanyi bakuru turabatasha mwebwe bavukanyi bo mu banyamahanga bari muri Antiyokiya, Isiriya n'Ikirikiya, kuko twumvise yuko bamwe bavuye muri twebwe babahagarikishije imitima amajambo bakayivyimvya kandi tutabibageze. Duhuje inama dushimye gutoranya abo bantu no kubatumana kuri mwebwe n'abo dukunda Barunaba na Pawulo, abantu bahefye amagara yabo ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko abo dutumye ni Yuda na Sira, nabo ubwabo bazobabarira mu rurimi bimwe n'ibi, kuko mwemu yera bimubereye vyiza natwe nuko kutabikoreza ubundi mutwaro renze ibi bikwiye. Mureke kurya ivyashikana ibigirwamana amaraso n'ibinizwe, mureke no gusambana, ivyo nimwavyirinda muzomera neza. Nuko muganuke.
Nuko abo basezewe bamanuka muri Antiyokiya, bamaze gukoraniriza hamwe ishengero babashikiriza kino cete. Bamaze kugisoma banezerwa iyo mpanuro na Yuda na Sira, kuko nabo barabavugishwa n'Imana, bahanura abavukanye mu majambo menshi barabaremesha. Bahamaze iminsi abavukanye babasezera amahoro ngo basubire kuba batumye. Mugabo Sira bimubera byiza kugumayo, kandi Pawulo na Barunaba baguma muri Antiyokiya bigisha abantu, bababwira ijambo ry'Umwami Yesu bafatanije n'abandi benshi. Hashize iminsi Pawulo abwira Barunaba ati:
ingo dusubire hahandi tugendere mu bavukanye mu gisagara cyose aho twamamaje ijambo ry'Umwami Yesu tumenye uko bameze.
Barunaba bagomba ko bajana na Yohana nawe ariwe Mariko, ariko Pawulo ntivyamubera byiza kujana uwabataye Pamfiliya ntajane nawo muri ico gikorwa. Havyuka imitonga nibatera gutandukana, Barunaba bajana Mariko avuduka yari mu bwato afata ikupuro. Pawulo nawe atoranya Sira avayo mu bavukanye bamaze kumuragiza ubuntu bw'Umwami Yesu, aci Siriya n'Ikirikiya aremesha amashengero. Ivyakozwe n'intumwa ikigabane c'icumi na gatandatu. Nuko ashiki Derube ni Rusitira hari umwigishwa yitwa Timoteyo, umwana w'umugore w'umuyudakazi yizeye, ariko se yari umugiriki. yashimwe n'abavukanye birusitira no muri Ikoniyo. Pawulo agomba ko bajana n'uwo aramwakira muhimbura igikoba cy'ubugabo kubw'abayuda bo muri izo ntara, kuko bose bari bazi yuko se yari umugiriki. Bariko baraca mu bisagara bagenda bababwira iby'intumwa n'abakuru b'Yerusalemu bashinze ngo babyitondere. Nuko amashengero akomerezwa mu kwizera, agenda yunguka ibitigira iminsi yose. Baca mu gihugu cy'Ifurugiya n'i Galatiya, babuzwa na Mwemu Yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya. Bashitse ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kuja i Bituniya, Mwemu wa Yesu ntiyabakundira. Baca i Musiya, baramanuka bashika i Tirowa. Maze Pawulo arota inzozi mu ijoro, abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati:
"Jabukuze i Makedoniya udutabare."
Amaze kurota izo nzozi, tuca turondera ingene tuje i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko tuvuduka i Tirowa mu bwato, turaramiriza tuje i Samotirake, bukeye bwaho dushika i Neyapoli. Tuvuyeyo dushika i Filipi, gisagara gikuru cyo mu ntara y'i Makedoniya cyubatswe n'Abaroma. Tumara iminsi muri icyo gisagara. Ku munsi w'isabato turenga irembo ry'igisagara, tuja ku ruzi dukeka ko hoba yahahora hasengerwa. Turicara tuyaga n'abagore bahakoraniye. Umugore umwe yitwa Rudiya yubaha Imana, umudandaza w'impuzu zitukura z'igiciro kinini wo mu gisagara cyitwa Tuwatira, aratwumviriza. Umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo awushire ku byo Pawulo yavuga. Amaze kubatizanywa n'abo mu nzu yiwe, aratwinginga ati:
"Asangwa mubonye nduwizeye Umwami Yesu, nimuzi wanje musembereho."
Aratugobera. Bukeye tugiye aho basengera, duhura n'umwigema arimo dayimoni aragura, yaratungishije ba shebuja cyane ku bw'iyo ndagu. Uradukurikira twebwe na Pawulo, asemerera ati:
"Aba bantu n'abasavyi b'Imana isumba byose, kandi bababarira inzira y'agakiza."
Amara iminsi myinshi agenza atyo. Ariko Pawulo adundumiwe, arahindukira, abarera dayimoni ati:
"Ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo, muvemo."
Amuvamo muri ako kanya. Maze ba shebuja babonye yuko icyo baziga ko inyungu kivuyeho, bafata Pawulo na Sila barabakwega, babajana mu kagurira imbere y'abashingantahe, babashira abacamanza bati:
"Aba bantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cyacu, kandi ari Abayuda. Batuzanira imigenzo tuzira kwemera cyangwa gukora, twebwe turi Abaroma."
Ishengero ribahagurukira icyarimwe, abacamanza babatabagurira ko impuzu, bagera ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cyane. Nawe abari watyo bashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi kinyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohera anyiganyiga, ako kanya imyango yose iruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye, abonye imyango y'ibohero yuguruye, asokora inkota agira yiyahure, ko yagira ngo imbohe zatorotse. Ariko Pawulo asemerera n'ijwi rirenga ati:
"Ntiwigirire nabi, twese turi hano."
Ahamagazi muri yitera mu nzu ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, arabasohokana arababaza ati:
"Bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire?"
Baramwishura bati:
"Izere Umwami Yesu, urakira, mwe n'abo mu nzu yawe."
Bamubarira ijambo ry'Umwami Yesu n'abo mu nzu yiwe bose. Muri icyo gihe nyene cy'ijoro arabajana, abuhagira ingoma z'inkoni, aca arabatizwaho n'abiwe bose. Arabadugana abajana iwe, arabagaburira, anezeranwa cyane n'abo mu nzu yiwe bose, kuko yizeye Imana. Ijoro rikeye, abacamanza batuma abagendanyi bati:
"Rekura abo bantu."
Umurinzi w'imbohe abarira Pawulo ayo majambo ati:
"Abacamanza baratumye ngo murekugwe, nuko rero nimusohoke mwigira amahoro."
Ariko Pawulo arabishura ati:
"Ko badukubita imbere y'ishengero ataki dutsinze, kandi turi Abaroma, bakadushira mu ibohero, none bagomba kuduhinda mu mpisho? Ekaye, niba bari bo biyizira ubwabo badusohore."
Abo bagendanyi babarira abacamanza ayo majambo, nabo baratinya bumvise ko ari Abaroma, baraza babakomera ibobo barabasohora babinginga kuva muri ico gisagara. Bavuye mu ibohero baja kwa Rudiya barinjira, bamaze kubona bavukanye barabahanura bavayo. Ivyakozwe n'intumwa ikigabane c'17. Bamaze guca muri Amfipoli no muri Apolonia bashika i Tesalonike hari hisengero ry'Abayuda. Nuko Pahulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, amara amasaha atatu atavugana n'abivyo mu vyanditswe abibasobanurira, amenyekanisha yuko Kristo yari uwo kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati:
Yesu uwo ndababwira niwe Kristo.
Bamwe muri bo birabemeza, bifatanya na Pahulo na Sila n'ishengero ryinshi ryo mu Bagiriki bubaha Imana nuko no mu bagore b'icubahiro batari bake. Ariko Abayuda bagize ishari bajana abagabo b'imburakimazi bo mu bigaramangira, bakoranya abantu benshi, babyura imigumuko mu gisagara, batera inzu ya Yasona, bashaka gukuramo Pahulo na Sila ngo babashikirize abantu. Bababuze bakwegera Yasona n'abavukanye biwe bamwe imbere y'abaganzi gisagara, barasemerera bati:
abateye isi yose umugumuko basitse nino, kandi Yasona yabahaye indaro. Abo bose barenze ibyagezwe bya Kayisari bavuga yuko hari uwundi mwami ngo ni Yesu.
Ishengero rihakoraniye n'abaganzi gisagara bahagarika imitima bumvise ibyo, nuko baka Yasona n'abandi ngwati barabarekura. Nuko bavukanye baca banyuruza Pahulo na Sila mu ijoro baja i Beroya, maze bashitseyo binjira mu rusengero rw'Abayuda. Ariko abo bo bari n'imico myiza kuruta b'i Tesalonike, kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze, basesa mu vyanditse uko bukeye ngo bamenye yuko ivyo ari iby'ukuri. Nuko benshi muri bo barizera, n'abagore b'icubahiro babagira ikikazi n'abagabo batari bake. Ariko Abayuda b'i Tesalonike bamenye yuko ijambo ry'Imana rivugwa na Pawulo i Beroya, kandi bajayo naho babyura imivurungano mu bantu babahagarika imitima. Uwo mwanya bavukanye ibiwe banyuruza Pahulo ngo ahave aje ku kiyaga, ariko Sila na Timoteyo basigarayo. Kandi abaherekeje Pahulo bamugejeje muri Atenayi, maze babariwe kubwira Sila na Timoteyo ngo bamusangeyo n'ingoga basubira inyuma. Ariko Pahulo akibarindiriye muri Atenayi, umutima wiwe utunturira muri wabonye ingene ico gisagara cuzuye ibigirwamana. Nuko aharirira n'Abayuda n'abubaha Imana mu rusengero rw'Abayuda iminsi yose, no mu kaguriro yahaharirira n'abamusangaho. Maze bamwe bo mu banyabwenge bitwa Epikureyo n'abandi bitwa Abasitoyiko bahura nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati:
mbega wa dedemba agomba kuvuga ibiki?
Abandi bati:
mbega nuzanye Imana z'ibyatsi,
kuko yavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubw'ukuzuka. Baramufata bamujana ahitwa Leopago, baramubaza bati:
mbega ubona twoshobora kumenya uko kwigisha gusha uvuga uko ariko? Kutuzanye mu matwi ibintu by'ibyaduka, none rero turagomba kumenya ibyo ari byo.
Uko abanyete nayo bose n'abakavantara bariho batagira ikindi bakora atari ukumva cyangwa kudonda amakuru mashasha, Pahulo ahagarara hagati muri Areyopago aravuga ati:
bagabo bo muri Atenayi, ndabonye muri byose ko mukomeje kubaha imana zayo. Kuko aho nagendagenda nitegereza ibyo musenga, nasanze hari n'igicaniro cyanditswe ko kuki Imana itazwi. Nuko iyo musenga mutayizi, niyo ndababarira. Imana rurema yaremye isi n'ibirimwo byose, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu, nk'uri n'ica kenye kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo bacumbike mu isi yose. Yashinze ibihe by'imyaka ko bikura nk'uko yageze, icira abantu imbibe z'aho baba kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakaba kavye boyibona naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Kuko muri yariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo, nk'uko namwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati: kuko natwe turi uruvyaro rwayo. Nuko rero ko turi uruvyaro rw'Imana, ntidukwiye kwimvira yuko Imana isa n'izahabu canke ifeza canke amabuye. Ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka ko abantu bose bari hose bihana, ko yashinze umunsi wo gucira ku isi yose imanza z'ukuri, izo zicisha umuntu yatoranije, kandi yahaye bose ikimenyetso c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfu.
Maze bumvise ibyo kuzuka mu bapfuye, bamwe barishinyira, abandi bati,
tuzoba turumva ukundi ibyo tubarira kuri ibi.
Nuko Pawulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera. Muri bumwe ni Dionysio wo mu Bareyopago, kandi n'umugore yitwa Damari, hamwe n'abandi. Ibyakozwe n'intumwa, ikigabane cy'18. Hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi aja i Korinto. Abonye umuyuda yitwa Akwira, amamuko yiwe ni Ponto, yaravuye muri Italiya muri iyo minsi bo n'umugore wiwe Purisikira, kuko Kilawudiyo yari yageze ko abayuda bose bava i Roma, Pawulo aja aho bari. Kandi kuko bari bahuje ubuhinga, abana nabo barunganiranira, kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema. Aharirira n'abaho mu rusengero rw'abayuda amasabato yose ngo yemeze abayuda n'abagiriki. Maze Sira na Timoteyo bamanutse bavuye Makedoniya, Pawulo agoberwa n'ijambo ry'Imana, ashingira intaha abayuda yuko Yesu ari we Kristo. Nabo babiharirije batyoza, akunkumura impuzu ziwe arababarira ati,
amaraso yanyu arabari mwebwe akora, jeho ndacuna, wera undaza ku banyamahanga.
Avaho yinjira mu nzu y'umuntu yitwa Tito Yusito, yubaha Imana. Inzu yiwe yari ihereranye n'urusengero rw'Abayuda, ariko Kirisipo mukuru w'urusengero yizerana umwami Yesu n'abo mu nzu yiwe bose, n'Abakorinto benshi bumvise barizera barabatizwa. Maze umwami Yesu abarira Pawulo mu ijoro nko mu nzozi ati,
ntutinye ariko uvuge, ntucereze, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara.
Amara y'umwaka n'amezi atandatu yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Maze Galiya bayicegera ca Kayisari muri Akaya, Abayuda bahuza inama bakurira hasi Pawulo, bamujana imbere y'intebe y'imanza bati,
uwo muntu yemeza abantu gusenga Imana uburyo bunyuranye n'ibyagezwe.
Pawulo ariko arahaga amatama, Galiya abwira Abayuda ati,
iyo haba hari habonetse ibirego by'icyaha cyangwa ikibi kigoye yemwe Bayuda, hari kuboneka inyanduruko yuko ndabihanganira kubura. Ariko ko ari bihari by'amajambo n'iby'amazina n'ibyo byagezwe byanyu ubwanyu, ni mu bimara ubwanyu, jeho singomba guca urubanza rwa bene ibyo.
Abirukana imbere y'intebe y'imanza, Abagiriki bose basumira Sositene, umukuru w'isengero ry'Abayuda, bamukubitira imbere y'intebe y'imanza, ariko gari ibyo byose ntiyabibabara. Hanyuma y'ibyo Pawulo amara y'iyindi minsi myinshi, maze asezera abavukanyi, avuduka yari mu bwato ngo aje i Siriya, Purisikira na Akwira bajana nawe, amaze kwimoshereza Kenkireya kuko yari mu isezerano. Bashitse muri Efeso basiga ngaho, ariko waragenda yinjira mu rusengero rw'Abayuda aharira n'Abayuda, bamwinginze ngo amare y'iyindi minsi ntiyabakundira, ariko asezerana n'abati,
nzogaruka ikindi gihe Imana niyabigomba.
Avuduka muri Efeso ari mu bwato, afashe i Kayisariya aradugaje i Yerusalemu, aramutse ishengero aramanuka aja muri Antiyokiya. Amaze y'iminsi avayo aca mu gihugu c'i Galatiya n'i Furugiya, aja mu bisagara uko bikurikirana, aremesha abigishwa bose. Maze umuyuda yitwa Apolo, amamuko yiwe ni muri Alekisandiriya, yari umuntu w'ubwenge ashika muri Efeso, yari umunyabushobozi mu byanditswe. Uwo yari yigishijwe inzira y'umwami wacu, acanirwa mu mutima n'umwete, yavuga yigisha ibya Yesu abyitondeye, yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Atangura kuvugira mu rusengero rw'Abayuda ashize amanga. Maze Purisikira na Akwira bamwumvise, bamujana iwabo, barushiriza kumutahuza inzira y'Imana. Agombye kujabuka ngo aje muri Akaya, abavukanye baramuremesha, bandikira abigishwa ngo bamwakire. Nawe ashitseyo, ubuntu bw'Imana bumutera gufasha cyane abizeye, kuko yaturuza Abayuda batsindira imbere y'abantu, yerekana mu byanditswe yuko Yesu ari we Kristo. Ibyakozwe n'intumwa, ikigabane cy'19. Maze Apolo akiri Korinto, Pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe arababaza ati,
mbega mwarahawe mwemuyera igihe mwizera?
Baramwishura bati,
ntitwari bwanabyumve yuko mwemuyera yatanzwe.
Arababaza ati,
none mwabatije umubatizo ki?
Bati,
umubatizo wa Yohana.
Pawulo ati,
Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe, ni Yesu.
Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika ku biganza, mwe muyera baza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Abo bose bari abagabo nk'icumi na babiri. Hanyuma Pawulo yinjira mu rusengero rw'Abayuda, amara amezi atatu avuga ashize amanga, akiranira iby'ubwami bw'Imana bibemeza. Ariko bamwe bikomantaje imitima, bintumva batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu, ava muri barobanura abigishwa, uko bukeye haririra mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano. Imara imyaka ibiri bimeze bityo. Nuko baba muri Asiya bose, Abayuda n'Abagiriki bumva ijambo ry'umwami wacu. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheta. Byatuma bashira abarwayi bitambara n'ibyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakira indwara zabo, ibisigo bikabavamwo. Ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zirukana ibisigo zigerera kuvugira izina ry'umwami Yesu hejuru y'abafashwe n'ibisigo ziti:
Tubarahiye Yesu uwo Pawulo avuga.
Kandi hari habahungu indwi bo mu Yuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru bagenza batyo. Igisigo kirabishura kiti:
Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi, ariko mweho muri bana.
Umuntu arimo igisigo abagurukira ko bombi, arabanesha arabirukana, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ibyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso, bose bategwa n'ubwoba, izina ry'umwami Yesu rishigwa hejuru. Kandi benshi mu bari barizeye baraza, batura ibyo bakoze, barabiserura. Benshi no mu bakora iby'ubupfumu bakoranya ibitabo byabo by'ubupfumu, babituririra mu maso ya bose. Baharura igiciro cyabyo, basanga gishitse ku ntete z'ifeza 50,000. Uko niko ijambo ry'umwami Yesu ryagwiriye cyane rigira ububasha. Ibyo bishize Pawulo yiyumvira mu mutima wiwe guca Makedoniya no muri Akaya j'i Yerusalemu ati:
Ninamara gushikayo, nkwiye kuza kuraba n'i Roma naho.
Atuma bagenda bamukorera babiri, Timoteyo na Erasito, ngo baje Makedoniya, ariko watebera muri Asiya iminsi. Nko muri icyo gihe habyuka imivurungano itari mike kubw'inzira ya Yesu. Hari umuntu yitwa Demeteriyo, umucuzi w'ifeza, yacura utuzu tw'ibigirwamana twa Rutemu mu ifeza, akaronkesha abacuzi biwe inyungu nyinshi. Nuko bakoraniriza hamwe n'abandi bakora ibikorwa be n'ibyo, arababwira ati:
Yemwe bagabo, murazi yuko ubutunzi bwacu buva muri iki gikorwa. Murabona kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ariko nko muri Asiya hose, umwe Pawulo yoheje abantu benshi akabahindura ati: Imana zakozwe n'intoke z'Imana. Si uko igikorwa cyacu kiri mu yinde kigiye gukengerwa gusa, ariko kandi n'ingoro y'umusezero w'Imana akazihamba ya Rutemi utitirwa. Mbere yo nakugwa ku icyubahiro cyo gikomeye, ariyo abo muri Asiya bose n'isi yose gusinga.
Babyumvise karaziriringa barasemerera bati: Maze igisagara cyose kiravurungana, bashawadukira icyarimwe baja ku kibuga cy'ibirori, batwara Abanyamakedoniya, Gayo na Arisitariko, bagendana na Pawulo amaguru adakora hasi. Maze Pawulo agombye kujya muri iryo koraniro ry'abantu, abigishwa baramutesha. Kandi bamwe bo mu bakuru bo muri Asiya, uko bari abagenzi, bamutuma ko bamwinginga ngo ntiyirohe mu kibuga cy'ibirori. Nuko barayogora, bamukwa babandi ukwabo. Iryo shengero ryavurunganye, abenshi batari bazi icyatumye bakorana. Maze basokorora Alexandero mu bantu, Abayuda bamwigiza imbere. Maze Alexandero araba mama agira yiregure ku bantu. Ariko bamumenye ko ari Umuyuda, bose basemerera icyarimwe bamara nk'amasaha abiri bati:
Arutemi y'Abanyefesi irahambaye! Arutemi y'Abanyefesi irahambaye! Arutemi y'Abanyefesi irahambaye!
Umwanditsi ariwe mukuru w'igisagara amaze guhoza ishengero arababarira ati:
Bagabo b'Abanyefeso, mbega hariho umuntu atazi yuko igisagara cy'Abanyefeso aricyo kizigama ingoro y'imisezero y'Imana kazi hambaye ya Rutemi, aricyo gishushanyo cyakorotse kiva mu ijuru? None ko tawoshobora guhakana ibyo, mukwiye guhora no kutagira icyo mukora mutitonze, kuko muzanye aba bagabo bativye ibyo mu ngoro z'Imana kandi batatyoje ku Mana kazi yacu. Nuko Demetiriyo n'abacuzi bari kumwe nawe namba bafise uwo barega, iminsi y'imanza iriho kandi hariho n'ivyegera vya Kayisari, nibaregane. ariko nimwaba mufise ibindi murondera bizomarwa mu ikoraniro risanzwe. Mbere turi mwirinde kumbura ibibaye uwo munsi byotuma turegwa ubugararije, kuko atanyanduruko kandi ntituzoshobora gusobanura icyakoranije iri shengero rivurunganye.
Avuze ibyo acura ikoraniro. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 20. Umugumu kumaze gushira, Pahura atuma ko abigishwa, arabahanura arabasezera, avayo ngo aje i Makedoniya. Amaze guca muri ibyo bihugu, abahanura mu majambo menshi aje i Bugiriki. Amara y'amezi 3, maze Abayuda bamugira inama yo kumutega, agira atambukire mu bwato aje i Siriya, yiyumvira gusubira inyuma aciye i Makedoniya. Abajana nawe bagashikana no muri Asiya, ni Sopatero umwana wa Puro w'i Beroya, ab'i Tesalonike ni Arisitariko, Sekondo, Gayo w'i Derube na Timoteyo, abo muri Asiya ni Tukiko na Tirofimo. Abo bari babaye baragenda imbere baturorerera i Tirowa. Natwe tuvuduka i Filipi turi mu bwato, hanyuma y'iminsi y'imitsima itambiwe tubasanga i Tirowa ku munsi ugira 5, tumarayo iminsi 7. Kwa mbere w'iminsi 7 dukoranira kumanyagura imitsima, Pahura yaga nabo agira ngo bucagenda, atevye mu majambo ashitsa mu gicugu. Maze hari amatara menshi mu cumba co mu nzu yo hejuru aho twari dukoraniye, kandi mu idirisha hari hicaye umusore yitwaye Yutuko, aremegwa n'itiro ryinshi. Maze Pahura rushirije gutevye mu majambo, itiro riramuremera, arakoroka avuye mu igorofa ya 3, bamuyora ahwereye. Pahura ruruka amuba mahejuru aramugumbira ati,
mureke gukoma induru kuko ubugingo bwiwe bukiri muri we.
Asubira kurira, amanyagura umutsima ararya, ayagana b'igihe kirekire, ashitse no mu bucagucagu maze aragenda. Bazana uwo muhungu ari muzima, imitima yabo iraruhuka. Ariko tweho twabaye turagenda imbere dutambukira mu bwato, turajabuka dufata muri Aso, aho twari dutumbereye guhitana Pahuro, kuko yari yabishinze atyo kugira ngo wace imusozi. Adusanze muri Aso turamujana, turajabuka dufata imiturene. Tuvuyeyo bukeye bwaho dushika imbere y'ikiyo, ku munsi ugira 3 dufata isamo, bukeye dufata imireto, kuko Pahuro yari yiyumviriye guca iruhande ya Efeso kugira ngo ntatebe muri Asiya, kuko yihuta ngo nibyashoboka ku munsi wa Pentekote uzoshika ari Yerusalemu. Ari Mireto atuma muri Efeso, atuma ko bakuru w'ishengero nabo bashitse ahari, arababwira ati,
ubwanyu murazi ingene nabana namwe na ntaryo. Uhereye umunsi natanguriye gushika muri Aziya, nkorera umwami wacu n'umutima wicije bugufi, kandi ndira nterwa n'ibingerageza kubwira inama z'Abayuda. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Nashinze intaye mu Bayuda no mu Bagiriki y'ukwihana mu maso y'Imana n'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. None raba ngiye i Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi bizomba ko nshitseyo atari uko mwemu yaranshingira intaye mu gisagara cose yuko iminyerero n'ivyago bintegeyeyo. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa ntawe n'umwami Yesu co gushingira intaye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kandi none raba ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanze abo naciyemo mwese ndababwira iby'ubwami bw'Imana. Nico gituma ndabashingira intaho uwo munsi ncuna yuko amaraso ya bose atazonkora, kuko ntacishije uruhande ndababwira ibyo Imana yashatse byose. Mwirinde ubwanyu, muzigame n'ubusha bwose mwemu yari yabashyizemo, umwabo ku buzeze kugira ngo muragire ishengero ry'Imana ryo yaguze amaraso yayo. Ndazi yuko ninamara kuhava amabengera y'inka azazo binjiramo atabaye mukuru, kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma yabo. Nuko mwame mugavye mwibuke yuko namaze imyaka 3 ntasiba guhanura umuntu wese ndira ku murango no mwije, kandi ubu ndabaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Ntaco nifuje ari ifeza, ari zahabu, ari imyambaro y'umuntu n'ubu. Ubwanyu murazi ko aya maboko yanze yankenurana ivyo nkenye n'abo turi kumwe, n'abahaye akarero muri vyose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yesu inge nubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa.
Amaze kuvuga atyo arapfukama asengera hamwe nabo bose. Bose bararira cyane agwa Pawulo mu nda baramugumbira cyane cyane bababajwe n'ijambo yababwiye ngo ntibazosubira kumubona mu maso. Maze baramuherekeza bamugeza ku bwato. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 21. Tumaze gutandukana nabo no kutambukira mu bwato turaramiriza tuji kosi. Bukeye bwaho dufata Irodo tuvayo dufata Ipatara. Dusanze ubwato bugira buja buke buji Foyinike tubutambukiramo turagenda. Tubonye Kupuro tuhasiga mu bubamfu tuji Siriya dufata muri Tiro kuko ariho bari bategerezwa gukurira ibintu mu bwato. Tuhasanze abigishwa dusibirayo iminsi ndwi nabo bavugishijwe na mwemu babarira Pawulo ngo ntaje Yerusalemu. Turangije iyo minsi tuvayo turagenda bose baduherekezanya n'abagore n'abana baturenze igisagara dupfukama ku musenyi turasenga. Tumaze gusezerana dutambukira mu bwato nabo basubira iwabo. Natwe turangije urugendo rwo kuva muri Tiro dufata Iputolemayi turamutsa abavukanyi tumarana nabo umunsi umwe. Bukeye bwaho tuvayo tushika Kayisariya twinjira mu nzu ya Filipo umuvuzi w'ubutumwa bwiza. Ni umwe muri ba bandi ndwi twaka indari we. Uwo yari afise abakobwa bane b'inkumi bavugishwa n'Imana. Tugitevyeho iminsi myinshi haza uvugishwa n'Imana yitwa Agabo yari amanutse avuye Yudaya. Aza aho turi yakira umukaba wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko aravuga ati
uko niko mpwemu yeragize nyene uwo mukaba uko niko abayuda bazomubohera Yerusalemu bazomushira mu maboko y'abanyamahanga.
Maze twumvise ibyo twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo ntadugi Yerusalemu. Maze Pawulo aratubaza ati
mukora ibiki kurira mundanura umutima? Siniteguye kubegwa gusa Yerusalemu ariko no gupfirayo ku bw'izina ry'umwami Yesu.
Yanse guhanurwa turihorera tuti
ibyo umwami agomba nibibeho.
Hanyuma y'iyo minsi dutekera ibintu byacu turaduga tuji Yerusalemu. Bamwe mu bigishwa bavuye Kayisariya turajana bazana umunyakupuro yitwa Munasona yari umwigishwa wa kera tubariwe dusemberako. Dushitse Yerusalemu abavukanye batwakirana umunezero. Bukeye bwaho Pawulo yinjirana natwe kwa Yakobo abakuru bose niho bari bari. Amaze kubaramutsa ababarira iby'Imana yakoze mu banyamahanga imukoresheje abidonze kimwe kimwe. Nabo babyumvise bahimbaza Imana maze baramubwira bati
urabona muvukanye inge n'abayuda bize yari ibihumbi byinshi kandi bose bagirisha kaje byagezwe kandi babari ibyawe yuko wigisha abayuda bose bari mu banyamahanga guhera ibya Mose ukavuga ngo ntibakwiye guhimbura igikoba cy'ubugabo bw'abana babo canke kugendera mu migenzo yacu. None ico bimana ni giki ntibazobura kumva ko waje. Nuko genza utya uko tukubwiye. Dufise abagabo bane bari n'ico basezeranye ubajane wihumanurane nabo ubaterere ngo babone kwimosha maze bose bazomenya yuko ivyo bakuteranije kuri bo atakuri kurimo kandi ko nawe ubwawe ugenda witonze witondera n'ivyagezwe. Yamara ivyo abizeye bo mu banyamahanga twanditse dushinze ko birinda kurya ivyashikaniwe ibigirwamana n'amaraso ngo n'ibininzwe birinde no gusambana.
Nuko Pawulo ajana abo bagabo bukeye bwaho yihumanurana nabo yinjirana nabo mu rusengero avuga igihe iminsi yo guhumanurwa izoshirira agenza atyo gushitsaho ikimazi cy'umuntu wese muri bo catangiwe. Nuko iyo minsi ndwi igirishire abayuda bavuye muri Asiya bamubonye mu rusengero bavurunga ishengero ryose bamushorera ko amaboko baratabaza bati
bagabo b'Abisirayeli mudutabare nguwo wa muntu yigisha hose abantu bose akengereza ubwoko n'ibyagezwe n'aha hantu ikigeretse ko yazanye n'abagiriki mu rusengero yahumanije aha hantu hera.
Uko bari babonye Tirofimo w'umunyefesi ari kumwe nawe mu gisagara bagira ngo Pawulo yamujanye mu rusengero. Igisagara cyose kiravurungana abantu barashwa baduka basumira Pawulo baramukwega bamukura mu rusengero ako kanya bugara imyango bakirondera ingene bamwica ingurishika ku mukuru w'intwaza ngabo z'abasoda yuko muri Yerusalemu bose bavurunganye acajana abasoda n'intwaza ngabo zabo abamanukira yiruka nabo babonye uwo mukuru w'abagabisha n'abasoda basigaho gukubita Pahulo maze uwo mukuru w'intwaza ngabo arabashikira aramufata avuga ko bamufatisha iminyoro ibiri abazo wari we nica ko zica rico abo mwishengero barayogora amukwaba abandi kwabo abujijwe no kuyogora kumenya ukuri avuga ko bamujana mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye ashitse ku ngazi y'amabuye abasoda baramuterura ku bw'ubukari bw'abantu uko ishengero ry'abantu ryabaje inyuma basemerera bati
kurahuwo
bagira mushikane mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye Pahulo abaza uwo mukuru w'abagabisha ati
uwo nkundira ijambo nkubari
nawe aramubaza ati
urazi ikigiriki si wewe wa munyegiputa yateye umugararizo mu gihe gishize akajyana mu bugara rw'abantu babicanye ibihumbi bine
Pahulo aramwishura ati
umuyuda umuntu witwa Ruso igisagara cy'ikirikiya kitayoberanye none ndakwingiza nkundira ico mbarira abantu
amukundiye Pahulo ahagarara ku ngazi y'amabuye amama abantu amaze kuba gacere rwose ababarira mu gihe burayo ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 22 ati
yemwe bagabo bavukanye kandi ba data nimwumvirize ivyo nireguza muri mwebwe
bumvise ababariye mu gihe burayo barushiriza gucereza aravuga ati
ndumuyuda navukiye Taruso y'ikirikiya ariko nakuriye muri iki gisagara nigishirizwa imbere y'ibirenge bya Gamaliyeli nk'uko uruhande rugoye rw'ibyagezwe bya basogokuruza ruri ngishaka ry'Imana nk'uko namwe mwese muri fisi uwo munsi kandi ndahamye bakurikira inzira ya Yesu gushitsa bapfuye nkababoha abagabo n'abagore nkabashyira mu mabohe kandi n'umuherezi mukuru nawe aranshingira intahe y'ibyo bona abacamanza bose niyo bampaye amakete yandikiwe bavukanye bacu b'i Damasiko ikinjanye yarukuzana Yerusalemu abaho nabo bari mu ngoyi ngo bishure nuko nkigenda jitse hafi Damasiko hari nko mu mashoka umucu wambaye uza giturumba kuvuye mu ijuru unkayanganira irya nini nikubita hasi numva ijwi irimbaza riti Sawuli Sawuli mpigira iki nanje ndabaza nti uri nde ga mwami aranyishura ati ndi Yesu umunyanazareti uri kurahiga kandi nabo twari ku muco barawubonye ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana ndamubaza nti ngire ntega mwami mwami aranyishura ati va hasi ushike i Damasiko niho uzobaririrwa ibyashinzwe kuzokora maze ubwiza bw'uwo muco bumpumishije abo twari kumwe bamfata ukuboko ushike i Damasiko umugabo yitwa Ananiya yubaha Imana mu kumvira ibyagezwe yashimwa n'abayuda bose babayo azaho ndi amhagarara hejuru arambarira ati Sawuli muvukanye humuka ako kanya ndahumuka ndamuraba aravuga ati Imana y'abasokuruza yagutoranije kumenya ibyigomba no kubona bamugororotse no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe kuko uzomubera icabona ku bantu bose kubyo babonye kandi wumvise none kihutebya ni va hasi ubatizwe wiyuhagira ibyaha byawe wambaze izina ryiwe maze ngarutse Yerusalemu nariko ndasenga mu rusengero mera nk'urota ndamubona mbwira ati tebuka uvi Yerusalemu vuba kuko batazokwemera ibyo ushingira intaha nanje nti mwami nabo ubwabo barazi yuko nashira bakwizeye mu ibohero nkabatonagurira mu nsengero zose z'abayuda kandi hamwe amaraso yo gushingira intaha Stefano yapfa nanje niho nari mpagaze ndabishimye nsanze impuzu z'abamwica aranyishura ati genda kuko nzogutuma kure ku banyamahanga
baramwumviriza gushitsa kuri iryo jambo maze basemerera n'ijwi rirenga bati bakiyogora bati impuzu zabo basurira umukungu mu kirere umukuru w'intwaza ngabo z'abasoda avuga ko bamwinjiza mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye ababarira kumukubitisha ibimoko kugira ngo amenye icyatumye bamuvugiriza urwamo batyo. Bamaze kumubohesha imigozi, Pahura abaza intwaza ngabo z'abasodijana ahagaza hati:
mbega biremerwa ko mukubita umuntu w'umuroma kandi atarubanza rwa mutsinzi?
Iyo ntwaza ngabo ibyumvise ijya ku mukuru w'abasodira bimumenyesha iti:
ugira ukora iki? Erega wa muntu n'umuroma.
Uwo mukuru w'intwaza ngabo araza aramubaza ati:
barira, mbega uri umuroma?
Nawe ati:
yego.
Uwo mukuru aramubarira ati:
jyewe naguze ubwo buroma amahera menshi.
Pahura ati:
ariko jyewe nabuvukiyemo.
Nuko bari bagiye kumucaca baca baramureka. Umukuru w'abagabisha nawe aratinya, amenye ko ari umuroma kandi yamuboshe. Ariko bukeye bwaho agombye kumenya neza icyo abayuda bamurega icyo ari cyo, aramubohora agera ko abaherezi bakuru bakorana n'abacamanza bose, amanukana Pahura amuhagarika imbere yabo. Ibyakozwe n'intumwa, ikigabane cya 23. Pahura ahanga amaso abacamanza arababwira ati:
bagabo bavukanye, namanye umutima utari mu ijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushyitsa kuri uwo munsi.
Ananiya umuherezi mukuru abarira amuhagaze iruhande kumukubita ku munwa, maze Pahura aramubwira ati:
Imana izogukubita, warusika rukuyengeje kwingwa. Mbega yuko wicaritswe no kuncira urubanza nk'uko ibyagezwe biri, ugataka ukavuga ko bankubita ukanyuranya n'ibyagezwe?
Abari bahagazeho bati:
mbega uratuka umuherezi mukuru w'Imana?
Pahura ati:
sinarinda muzi bavukanye ko ari umuherezi mukuru, kuko wanditswe ngo ntukavuge nawe mukuru wo mu bwoko bwanyu.
Maze Pahura amenye yuko umucumu ari uw'abasadukayo, uwundi ari uw'abafarisayo, ashyira ijwi hejuru mu bashingantaha ati:
bagabo bavukanye, ndi umufarisayo, ndi umwana w'abafarisayo. Ibyizigiro by'ibizoba n'ukuzuka kw'abapfuye nibyo bimpagaritse muri izi manza.
Avuze atyo abyuka ibihari mu bafarisayo n'abasadukayo, abanyarubanza birema ibice, kuko abasadukayo bahakana yuko atakuzuka kuriho cyangwa umumarayika n'impwemwe, ariko abafarisayo babyemera byose. Habaho urwamo rwinshi. Bamwe mu bahinga b'ibyanditswe mu muco w'abafarisayo bava hasi baraharira bati:
nta kibi twabonye kuri uwo muntu, kumbura imwe muca nk'umumarayika yoba yavuganye nawe.
Habaho ibihari byinshi. Umukuru w'intwaza ngabo z'abasoda atinye ko bogabangana Pahuro, abarira ingabo ngo zimanuke zimubashikure zimujyane mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye. Ijoro ry'uwo munsi Umwami Yesu amuhagarara hejuru ati:
humura, nk'uko washingiye intahi Yerusalemu niko ukwiye kuzonshingira intahi Roma.
Iyo joro rikeye abayuda barakorana barahira bisiba yuko batazorya ntibanywe batarica Pahuro. Abahize batyo barenga 40 bajya ku baherezi bakuru n'abakuru bati:
twarahiye twese ibyo bikomeye yuko atacu tuzotamira tutarica Pahuro. Nuko rero mwebwe n'abashinga ntahe, nimubwire umukuru w'intwaza ngabo z'abasoda amamanukanire nk'abarondera kurushyiriza gutahura ibyiwe neza, natwe atarabashikira twiteguye kumwica.
Umwishwa wa Pahuro yumva uwo mutego, aradashika mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye abibarira Pahuro. Pahuro ahamagara umwe mu ntwaza ngabo z'abasoda ijana ati:
jana umuhungu ku mukuru w'intwaza ngabo z'abasoda afise ijambo amubari.
Nawe aramujana mushira uwo mukuru w'abagabisha ati:
yambaye Pahuro yampamagara anyinginga ngo nkuzanire umuhungu afise icyo akubarira.
Uwo mukuru amufata ukuboko aramukebukanya aramubaza abiherereye ati:
icyo ufise kumbarira ni giki?
Aramwishura ati:
abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngo ejo uzomanukane Pahuro mu ikoraniro ry'abashinga ntahe, ntugomba kubaza ibyiwe ngo urushirize kubimenya neza. None rero ntuje kubumvira, kuko abantu babo barenga 40 bamujyamiye, barahiye bisibye ko batazorya ntibanywe bataramwica, kandi none bariteguye barorereye icyo uri bubemerere.
Uwo mukuru arungika uwo muhungu amaze kumwihanikiriza ati:
ntugire umuntu barira yuko umenyesheje ibyo.
Ahamagara babiri bo mu ntwaza ngabo z'abasoda ijana arababarira ati:
nimwitegure abasoda 200 bo kujya i Kayisariya n'abagendera ku mafarasi 70 n'abamacumi 200 bahenge mu ijoro isaha 3 bagende, kandi bazane n'amafarasi kugira ngo bayashyire ko Pahuro bamushikane kwa Feliki icegera cya Kayisara kiri muzima.
yandika ikete nka Beniri ati
Jewe Kiraudiyo Rusiya ndakuganutsa we Feri kumwubahwa icegera cya Kayisari none uwo mugabo wa Yuda bari bamaze kumuta mu maboko bagira bamwike nanje menye ko ari umuroma nzanana n'ingabo ndamubakize kandi nshatse kumenya icyo bamurega ndamumanukana mu ikoraniro ry'abashinga ntahe ryabo mbona yuko bamurega amajambo y'ibyagezwe byabo ariko ko atacyo yarezwe gikwiye kumwicisha cyangwa kumubohesha maze mbariwe yuko bahigiye uwo mugabo ndamukurungikira mbarira abarezi ko bamuregera imbere yawe ndakwike bantu
nuko abasoda bakira Pahuru ko babariwe bahenga mu ijoro bamujana muri Antipatiri bumaze guca basigaye abagendera ku mafarasi ngo bari babajana nawe nabo basubira iyo bavuye ku gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye abo bashitse i Kayisari y'abashira icegera cya Kayisari cya Cete bamushikiriza na Pahuru amaze kugisoma abaza intara y'iwabi yariyo amenye ko ari uw'ikirikiya aravuga ati
nzokumva ibyawe abarezi bawe nibamara kuza
agera ko bamurindira mu gisagara cya Herode ikikijwe n'uruhome rw'amabuye ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 24 iminsi itanu ishize umuherezi mukuru Ananiya amanukana n'abakuru bamwe n'uwo kubavuganira yitwa Teritulo barega Pahuro kucegera cya Kayisari amaze guhamagazwa Teritulo atangura kumwega ati
ni kubwawe igituma tugazagaza mu mahoro menshi n'ibindi byaroranijwe ubu bwoko kubw'imigabo yawe nuko turavyemera uburyo bwose ahantu hose Feli kumwubahwa tugukengurukiye cyane reka simpave ndakurambira ndakwinginze zirikana tuvuga amajambo make kubw'ubugwaneza bwawe twabonye uwo muntu ari kiza atera umugarariza abayuda bose bari mu bihugu byose niwe mukuru w'igice cy'abanazareti kandi yagejeje no guhumanya urusengero turamufata twari tugombye kumucira urubanza nk'uko ibyagezwe byacu bivuga ariko umukuru w'intwazangabo z'abasoda Rusiya araza amudushikura mu maboko abarira abarezi biwe kuza imbere yawe nawe ni wamwibariza ubwawe urashobora kumenya ibyo tumureze byose
abayuda nabo bafatanya nawe muri ico kirego bavuga ko ibyo ariko biri icegera cya Kayisari kimaze kumukebura ngo avuge Pahuru aramwishura ati
ndaze kumaze imyaka myinshi umucamanza w'ubwoko nico gitumye niregura ibyanje ndeme kuko ushobora kumenya yuko iminsi itararenga 12 uhereyeho naduga i Yerusalemu gusengerayo kandi ntibasanze mparira n'umuntu n'umwe cyangwa nkoraniriza abantu kubakikiza naho hoba mu rusengero cyangwa mu nsengero z'abayuda cyangwa mu gisagara kandi kuvyo bandetse ubu ntibashobora kuronka ikinyagiriza imbere yawe ariko iki nico nkwemerera nuko kwiyo nziriri yabo bita igice ariko nkorera Imana y'abasogokuruza bacu nemera byose bifatanije n'ibyagezwe kandi byanditswe mu byo bavugishwa n'Imana mfise ibyizigiro ku Mana y'umwe n'ivyaba nabo biteze yuko hazoba ukuzuka kw'abagororotsi n'abagabitanye nico gituma na ntayo nkobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana canke ku bantu maze imyaka myinshi ishize njanwe no gushira ubwoko bwacu iby'ubuntu no gutanga ibimaze nkiri muri ivyo bansanga mu rusengero nihumanuye atabantu nkoranije atanugwamo ruriho ariko hari abayuda bamwe bavuye muri Asiya nibo bari bakwiye kuza hano imbere yawe no kundega yaba bafise ico bangaya canke n'abantu nabo nibavuga icaha bambonye ko aho nari mpagaze imbere y'abacamanza kiretse ryo barya jambo rimwe navuze n'ijwi rirenga mpagaze muri bo nti ukuzuka ko bapfuye niko kumpagaritse muri izi manza imbere yanyu uwo munsi
ariko Feliki kuko yari azi neza ivyo nzira ivyo ari byo arabibika ati
Rusiya umukuru w'intwazangabo z'abasoda niyaza nzoca urubanza rw'amajambo yanyu
abari intwazangabo y'abasoda ijana kumurinda icamaso no kutabuza n'umwe mu bagenzi kumukorera iminsi mike ishize Feliki azanana n'umugore wiwe Durusira w'umuyudakazi ahamagaza Pahuro yumviriza ibyo avuga ku by'ukwizera Kristo Yesu akiri ko aravuga ibyo kugororoka n'ibyo kwirinda n'ibyo ubutungana zocibwa Feliki acika intege aramubarira ati
ubu niwigire ninaronka uburyo bwiza zo gutumako
kandi yanaziga ko Pahuro yo muhera mahera icyo nicyo camutera kwama muhamagaza ngo bayage imyaka ibiri ishize Porukiyo Fesita akura Feliki, maze Feliki agombye kwikundisha Abayuda asiga Pahura kiboshwe. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 25. Nuko Fesita ashikiriye intara mara gatatu araheza v'i Kayisariya aduga i Yerusalemu. Abaherezi bakuru n'abahambaye bo mu Bayuda bamurega ko Pawulo baramwinginga, bamusaba kubagiriza neza kuri uwo ngo amutume ko azi Yerusalemu nabo baze bamwibundira bamutsinde mu nzira. Ariko Fesita abishyura yuko Pawulo arindirwa i Kayisariya kandi ubwiwe ko agiye kujayo vuba. Arababwira ati,
nuko abakuru bo muri mwebwe nibamanuke tujane, maze namba kuri uwo mugabo hari kidakwiye bakimurege.
Amaze muri iminsi itarenga 8 cyangwa 10 aramanuka aje i Kayisariya. Ukeye bwaho yicara ku ntebe y'imanza avuga ko bazana Pawulo. Na washitse Abayuda bamanutse bavuye Yerusalemu baramukikiza, bamurega ibirego byinshi bikomeye ibyo badashobora kuronkera icagiriza. Pawulo ariregura ati,
nta cyaha nakoze, ariko vyagezwe vy'Abayuda canke ku rusengero canke kuri Kayisare.
Fesita agombye kwikundiriza Abayuda abaza Pawulo ati,
wo kwemera kuduga i Yerusalemu gucirirwa urubanza rw'ivyo mu maso yanje?
Ariko Pawulo aramwishura ati,
mpagaza aho imbere y'intebe y'imanza ishinzwe na Kayisari, niho nkwiye gucirwa urubanza. Nta kibi nagiriye Abayuda kandi nawe urabizi neza. Nuko namba naragabitanije canke narakoze ibikwiye kunyicisha, sinanka gupfa. Ariko namba ivy'aba bande gatari ko biri, nta muntu ashobora kubamba zo kwitwara kuri Kayisari.
Fesita amaze kuja inama n'abacamanza aramwishura ati,
kugombye kwitwara kuri Kayisari, imbere ya Kayisari niho uzoje.
Hashize iminsi umwami Agiripa na Berenike bashika i Kayisariya baja kuramutsa Fesito. Bamazeyo iminsi myinshi, Fesito ashira imbere y'umwami vya Pawulo ati,
hariho umuntu Feliki yasize ari imbohe aho nari Yerusalemu, abaherezi bakuru n'abakuru b'Abayuda bambariye ivyiwe basaba ko ndamucera urubanza. Ndabishura nti, si umugenzo w'Abaroma gutanga umuntu uwo ari we wese umuregwa atabanje kuba kumwe n'abamurezi imbona nkubone no kubona uburyo bwo kwiregura ibirego bamurezi. Nuko bakoraniye hano sinarinze guteba, ariko bukeye bwaho nicara ku ntebe y'imanza ndahamagaza uwo muntu. Abarezi bavuye hasi ntibamurega ikirego na kimwe cyo mu bibi na keke, ariko bamurega ibihari byo mu idini yabo n'ibyo umuntu yitwa Yesu yapfuye, uwo Pawulo yavuga ashimitse ko ari muzima. Nanje nzazaniwe ingene nobaza ivy'ivyo, ndamubaza yuko agomba kuja i Yerusalemu gucirwa y'urubanza rw'ivyo. Ariko Pawulo asabye kurindwa kugira ngo azocirwe urubanza na Augusito, mvuga ko arindwa gushitsaho nzomurungikira Kayisari.
Agiripa yishura Fesita ati,
nanje nagomba kumva uwo muntu.
Na wati,
ejo uzomwumva.
Bukeye bwaho Agiripa na Berenike bazana n'icubahiro cinshi binjirana mu ikoraniro ry'abashingantahe n'abakuru b'intwazangabo z'abasoda n'abahambaye bo muri ico gisagara, maze Fesita avuga ko bazana Pawulo. Nuko Fesita aravuga ati,
mwami Agiripa namwe mwese abo turi kumwe hano, murabona uwo uw'isengero ry'Abayuda bose bansabiri Yerusalemu bo nino basemerera ngo ntagikwiye kubaho, ariko nsanga ntiyakoze igikwiye kumwicisha kandi ubwiwe agombye kwitwara kuri Augusito nigira imigabo yo kumumurungikira. None mbuze ijambo rimenyekanisha ivyiwe ryo kwandikira umwami wanje, nico gitumye ndamuzana imbere yanyu kandi cyane cyane imbere yawe mwami Agiripa, kugira ngo nitwamara kumusiguza ngo nico kwandika, kuko ngira ngo nico ubwenge buke kurungika imbohe zinerekana ibirego byayo.
Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 26. Agiripa barira Pawulo ati,
uremerewe kwiregura.
Maze Pawulo agorora ukuboko ariregura ati,
ivyo narezwe n'Abayuda vyose mwami Agiripa, numva nezere ko ari wowe ngira ndavyiregure ku munsi, kandi cyane cyane kuko z'imigenzo n'impari vy'mu Bayuda vyose, nico gitumye nkwinginga ngo wihangane unyumvirize. ingeso zanje uhereye mu buto bwanje izo narukanye ubwoko bwacu ni Yerusalemu abayuda bose barazize kandi bo kwemera kubishingira intahe baranzi uhereye mu bihe vya kera yuko nari umufarisayo mu muce urushindiyo mu idini yacu gushimikira imigenzo none mpagaze ngo nshige urubanza kuko nizigira kuzobona iby'Imana yasezeranye basogokuruza iby'ubwoko bwacu 12 bwizigira kuzobona bukorera Imana bushize kumwete mwinshi kumurango no mwijoro kandi ni kubw'ibyo byizigiro ndezwe n'abayuda databuje ni giki gituma mugira ngo ni ikintu kitoru hacemegwa kw'Imana izura bapfuye nanje ubwanje nahora niyumvira muri zewe yuko nkwiye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu mu Nazareti kandi ivyo narabikora nyene ndi Yerusalemu ngashira bera benshi mu mabohero ntawe ubushobozi n'abaherezi bakuru kandi aho babica nanje nishira mu bemera ko bicwa no mu nsengero z'abayuda zose n'abahana kenshi hagerageza cyane kubatukisha Yesu kandi kuko nasozo cyane ndabazira narabatuza no gushitsa mu bisagara by'abanyamahanga ngikora ivyo je Damasiko mpawe ubushobozi ndungitswe n'abaherezi bakuru nuko databuja nkigenda mu mashoka mbona umuco uvuye mu ijuru urusha uko izuba ricibibatsi ngo nkayanganira irya nino twe nabo tugendanye twese twikubise hasi numva ijwi rimbwira mu rurimi rw'igiheburayo riti Sawuli Sawuli ntigira iki erega birakugoye gutera imigere ku mihuru nanje ndabazana uri indega mwami mwami aranyishura ati ndi Yesu uri kurahiye ariko va hasi hagarara n'ibirenge byawe kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanje nicabona cyo gushinga intaye ivyo mbonanye n'ivyo nzokwiyerekeramo ndagukiza muri ubwoko bona abanyamahanga nibo ndagutumye ko kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwiza baje mu muco bave no mu bubasha bwa Satani baje ku Mana bate ko bahirwa ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera nuko umwami Agiripa sinanka kumvira ivyo neretswe byavuye mu ijuru ariko nabanje kubwira abi Damasiko hanyuma abi Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'i Yudaya n'abanyamahanga nabo yuko bakwiye kwihana no guhindukirira Imana bakora ibikorwa bikwiranye no kwihana nico catumye abayuda bamfatira mu rusengero bakageza kunyica none nabonye gutabwa kwavuye ku Mana ndacahagaze kugeza n'ubu nshingira intaha boroshe n'abahambaye nta kindi mvuga atari ibyo yavugishwa n'Imana na Mose bavuze ko bizoba yuko Kristo atazobura kubabazwa kandi ko ari we azobanza kuzuka mu bapfuye no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umuco
acyiregura atyo Festo avuga n'ijwi rirenga ati
erega Pawulo urasaze ubwenge bwawe bwinshi buragushajije
Pawulo aramwishura ati
sinsaze Festo umwubahwa ariko mvuga amajambo y'ukuri kandi aroranye mwamaraze ivyo neza kandi ndamubarira nshize amanga kuko nzi yuko atana kimwe muri ivyo ahishijwe kuko ivyo bitakorewe mu mfuruka Mwami Agiripa uremeye ivyo bavugishwa n'Imana ndazi yuko uvyemeye
Agiripa yishura Pawulo ati
ukwegesha ivyo bike ngo mpindure umukristo
Pawulo ati
ndasaba Imana ari bikari byinshi yuko atowe wenyine ariko n'abanyumva uwo munsi mwese ko vyo bahindura nkanje ukuye iyi minyororo
umwami ahagurukana n'icegera ca Kayisari na Berenike n'abari bicaranye nawe maze basohotse baravugana bati
ntacyo umuntu yakoze gikwiye kumwicisha cyangwa kumubohesha
Agiripa barira Festo ati
uwo muntu abarekuwe yataba yaragombye kuzokwitwara kuri Kayisari
ibyakozwe n'intumwa ikigabane ca 27 bamaze gushinga ngo tujabuke tuje muri Italia Pawulo n'izindi imbohe babahintwaza ngabo z'abasodi ijana yitwa Yuliyo wo mu ngabo za Augusto tutambukira mu bwato bwavuye muri Adramutio bugira bugende bujabukiranya ahantu ho muri Asia haherereye ku kiyaga tuvayo turi kumwe na Aristariko umunyamakedoniya w'i Tesalonike bukeye bwaho dufata Sidoni Yuliyo agirira Pawulo neza amukundira kugendera abagenzi ngo bamuzimane tuvayo duca munsi y'ikupuro ngo tuhikinga umuyaga kuko wari uduturutse imbere tujabutse ikiyaga gihereranye n'ikirikiya ni Pamfiliya dufata mu gisagara c'Irukiya citwa Mura iyo ntwaza ngabo y'abasodi ijana ahasanga ubwato buvuye muri Alexandria buja muri Italia adushiramwo tumaze iminsi myinshi tugenda buhoro dushika hafi ikinido bitugoye cyane maze umuyaga utubujije duca munsi y'ikirete imbere y'Isalomone ngo tuhikinge umuyaga tujana inkengera bitugoye cyane dushika ahantu hitwa vyambu vyiza hafi y'igisagara citwa Laseya hashize igihe kirekire kandi kujabuka kubaye irinde kuko igihe cyo kwisonzesha cari gishize Pahura arabahanura ababarira ati
yemwe bagabo ndabonye yuko uru rugendo rugira rube mu ivyago n'ubuhombe bwinshi sivyo ubwato n'ibirimo gusa ariko n'ivyo amagara yacu nayo
ariko intwaza ngabo z'abasoda yumvira ubutumbereza ubwato na nyene bwo kurusha ivyo Pahura avuze kandi kuko icamba tari ciza cyo kugumamo kuhamara urushana abenshi babagira inama yo kuvayo ngo bishobotse bashika ifoyinike kuba ariho bamara gatasi ari cambu cikirete cerekeye hagati yo mu buraruko no mu buseruko kandi hagati yo mu buseruko no mu bumanuko maze umuyaga uturutse mu bumanuko huhuze buhoro buhoro bibwiye ko baronse ico bagomba bazitura ubwato bagenda bajana inkengera hafi cyane y'ikirete ariko igihe kitari kinini gishize atera umuyaga w'igihuhuta witwa Eurakuro uturutse kuri ico kizinga ubwato bumaze guhuhwa n'uwo muyaga utagishobora gutumbera umuyaga turabureka burakubega duca munsi y'akazinga kitwa Kirawuda tuhikinga umuyaga tubona uko tubaha akato k'inyuma bitugoye cyane bamaze kugaterura bakira ibitsibo by'intega kiba babicisha munsi y'ubwato barabuboha kandi kuko batinya guswa ku musenyi ushaya witwa Suriti bamanura igihuzu kigendesha ubwato bagenda batyo bakubega tuzungagizwa cyane n'igihuhuta ukeye bwaho bati imitwaro mu kiyaga bigenekerezo rya gatatu batesha amaboko yabo ibikoresho byo mu bwato kandi izuba n'inyenyeri bimaze iminsi myinshi bitaboneka turi mu gihuhuta cinshi gityo twihebura rwose ko atawuzokira bamaze igihe kirekire batakirya Pahura ahagarara hagati muri barababarira ati
yemwe bagabo mwarimo kwiye kunyumvira ntimuve ikirete ngo mugire ibivyago n'ubuhoro kandi none ndabaremesha nimuhumure kuko muri mwebwe atazopfa n'umwe atari ubwato kuko muri iri joro umumarayika w'Imana uwayo kandi niyo nkorera yahagaze iruhande yanje arambwira ati ntacu tinya Pawulo ukwiye guhagarara imbere ya Kayisari kandi aho Imana ikwemereye nawe mugendanye bose nuko nimuhumure yemwe bagabo kuko nizeye Imana yuko bizaba nk'uko nabari ariko hari ikizinga dukwiye gusukwako
ijoro ry'14 rishitse tukubebwa ijya nino mu kiyaga cya Adiriya maze nko mu gicugu abagendesha ubwato bakeka ko hari igihugu begereye bagira uburebure bw'amazi yo hasi babona ingero 20 hashize umwanya muto bongera kugera babona ingero 15 kandi kuko batinya gusukwa ahantu h'amabuye baterera mu mazi ivyuma bine vyo kuzirika ubwato babicishije mu mutwe w'inyuma bifuza ko buca maze abasoza ubwato barondeye ingene bo buvamwo ururukiriza ka kato mu kiyaga bibonekesha nk'abagomba kuzirikisha ivyuma mu mutwe w'imbere Pahura barira yantwaza ngabo y'abasoda 100 hamwe n'abasoda na bati
aba ni bataguma mu bwato ntimushobora gukira
maze abasoda baca imigozi ifasha kato ngo bakareke gakoroke ugira buce Pahura arabinginga bose ngo barya ati
none uwo munsi n'ugira 14 mu kirorereye mutarya ataco mutamira nuko ndabinginze nimurabe utwo murya kuko ari ivyo byobakiza kandi ntihazohara agashatsi na kame ko ku mitwe yayo
amaze kuvuga ivyo yakira umutsima ashimira Imana imbere yabo bose arawumanyagura atangura kurya bose basubiza umutima mu nda nabo bararya kandi twese abari mu bwato twari abantu 276 bamaze guhaga bari mu rubwato batingano mu kiyaga ijoro rikeye ntibamenye ico gihugu ariko babonye ikigobe kirimo umusenyi bajya inama yuko bashobora gushikanaho ubwato bazitura imigozi ifasha ivyuma biziritse ubwato babirekera mu kuzimu bariko barabikora batenzura imigozi yari igumije ingafe zihindukiza ubwato baduza igihuzu c'imbere kibugendesha ngo gihuhe n'umuyaga batumbereza ku musenyi ariko bashitse mu ihuriro ry'amazi basekura ubwato ku gataka maze umutwe wabwo w'imbere winjiramwo urahamangira uwinyuma nawe utangura kumenagurwa n'inkomezi z'imipfunda. Inama y'abasoda kwari uko bokwica imbohe kugira ngo ntihagire uwo muri izo yokoga agatoroka. Ariko yantwaza ngabo y'abasoda agombye gukiza Pahulo, ababuza iyo nama yabo, avuga yuko abazi koga bokwisuka mu mazi kugira ngo babanze gushika ku nkombe. Abandi nabo bamwe bagende ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu bwato. Nuko bagenza batyo bashika ku nkombe bose barakira. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 28. Tumaze gukira tumenye icyo kizinga yuko citwa Merita. Abanyamahanga badebagura baratugirira neza cyane bitangaje, baducanira umuriro ku bw'imvura n'imbeho byariho, batwakira twese. Ariko Pahulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye icyo gikoko cenena ku kuboko kwiwe baravugana bati,
uwo muntu ntabuze kuba mwicanyi, kandi naho yakize ikiyaga yidaca urwankunzi ntimukundiye kwabaho.
Ariko akunkumurira icyo gikoko mu muriro ntiyagira icaba. Babandi barereka ko avyimba canke kwagwa bukumbi, ariko bamara umwanya munini babireretse babonye ataca baye barahindura bati, ni Imana. Hafi yaho hantu hari amatongo y'umukuru w'ico kizinga yitwa Pubiliyo, aratwakira atuzimana neza iminsi itatu. Se wa Pubiliyo yararwaye inyonko kandi agacibwamo amaraso, maze Pahulo yinjira iwe arasenga amurambika ko ibiganza aramukiza. Ibyo bibaye abandi bari n'indwara bo muri ico kizinga baraza arazibakiza. Baduha icubahiro mu buryo bwinshi, maze mu gihe cyo kujabuka kwacu bashira mu bwato ibyo dukenye. Twamaze amezi atatu tuvaye mu bwato bwari bwavuye muri Alexandria bwari bumaze iyo minsi y'urushana ku kizinga. Ikimenyetso cyabwo cyari Imana z'amahasa. Dufata isura kusa tuhamara iminsi itatu. Turahava, turazunguruka, dufata iregiyo. Hashize umunsi umwe umuyaga uturutse mu bumanuka urahuhuta, tugenda iminsi ibiri dufata Puteyori. Tuhasanga abavukanyi bamwe baratwinginga ngo tumarane nabo iminsi ndwi. Uko niko twashitse Roma. Abavukanyi b'i Roma bumvise inkuru yacu baza kudusanganirira hitwa Kaguriro ka Apio na hitwa Maduka atatu. Pahulo ababonye ashima Imana umutima urarema. Tumaze gushika i Roma, intwazangabo z'abasoda ijana shikiriza imbohe intwazangabo z'abasoda bahora bacungera kwa Kayisari, ariko bakundira Pahulo kuba ukwiwe ari kumwe n'umusoda murinda. Iminsi itatu iheze ahamagara abakuru bo mu Bayuda abakoraniriza hamwe, bamaze gukorana arababarira ati,
bagabo bavukanye, naho ntagize ikibi nakoze ku bwoko bwacu cyangwa ku migenzo y'abasogokuruza, bampaye Abaroma ndi mbohe bamvanye Yerusalemu, nabo bamaze kunshunaguza bashaka kundekura kuko atanyandura uko yambonetse ko yo kunyicisha. Ariko Abayuda batagaye numva nkwiye kwitwara kuri Kayisari, ariko si uko mfite icyo ndega ubwoko bwacu. Ibyo ni byo nabatumiye ko ngo tuvugane tubonana, kuko ibyo Abisirayeli bizigira kuzobona ari byo byatumye mboheshwa mu munyororo.
Nabo baramwishura bati,
nta byote twaronse bivuye Yudaya bivuga ibyawe, kandi mu bavukanyi bajye nta watubariye inkuru mbi yawe cyangwa ngo akuvuge nabi. Ariko turagomba kumva ibyo wiyumvira, kuko icyo gice tuzi yuko bakivuga nabi hose.
Basezerana nawe umunsi, bazi yarari benshi, mu nzu bamuhaye arabibasobanurira, ashingira intaya iby'ubwami bw'Imana, abemeza ibya Yesu abikuye mu byagezwe bya Mose no mu byavugishwa n'Imana, ahera mu gitondo ashita ku mugoroba. Maze bamwe bemera ibyo avuze, abandi ntibavyemera. Batemeranije ubwabo barataha. Pahulo asubiye kuvuga ijambo rimwe ati,
ivyo muhemu yera yabaririye basogokuruza banyu mu kanwa ko bavugishwa n'Imana Yesaya yabivuze neza ati, ja kuri ubwo bwoko uti kumva muzokumva ariko ntimuzora mu bitahura, kuraba muzoraba ariko ntimuzora mu vyihweza. Kuko umutima w'ubwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari bihuru gutwi, amaso yabo bakayahumiriza ngo ntibarabisha amaso, ntibumvisha amatwi, ntibatahurisha imitima ngo bahindukire ndabakize. Nuko umenya yuko aho gakiza k'Imana karumvise ku banyamahanga kandi abo bazokumva.
Amaze kuvuga atyo, Abayuda bagenda baharirizanya bikomeye. Amara mu nzu yiwe yirihira imyaka ibiri kwiye, yama yakira abaje kumugendera bose, akabahanura mu by'ubwami bw'Imana, akigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose atawumubuza.